mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo igihe cy'ishengero ry'isimuruna bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya gatandatu kwezi ku 12 umwaka w'igihumbi kimwe 1960 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Data w'ubwiza bwinshi turanezerewe rwose muri iri joro kubwo kumenya ko dufise muri twebwe ubugingo budashira ubugingo bw'Imana yacu butandukana mu ndimi z'umuriro kandi bushirwa kuri umwe wese muri bo rero bwuzuzwa mpemu yera hanyuma batangura kuvuga mu nzindi ndimi nk'uko mpemu yabahaye kuvuga yewe Data singene tugushimira ko wigabuye ubwawe hagati mu ishengero ibitangaje ku mwami wacu yavuze ati uwo munsi muzomenya ko ndi muri Data kandi Data ari muri jewe ko jewe ndi muri mwebwe kandi ko mwebwe muri jewe ese ingene Imana yo mu ijuru iba hagati y'abantu bayo hasigaye igihe gitabizi ntibabeke imbona ariko mweho muzombona kuko nzoba ndi kumwe namwe no muri mwebwe gushitsa ku muhero w'isi mu gihe cyose cy'ishengero wobaye hano wa wundi nyene juno munsi no mu bihe bidashira kandi tuzokumenya kubikwa gukora ibi bimenyetso bizokurikira bizeye mwami kubona kubona iherezo ry'ibihe byose iki gihe kiriko gishaka guhera kandi hashitse ibihe bidashira Mana Data turanezerewe rwose no kumenya ko turiko turabaho uno munsi muri ico gihe gisigaye turaba ubuzima bwacu kandi tubona intumbero dufise impamvu dufise no kubona kuwo mpemu yera bigera kabigerura Mana se buri muntu ari imbere y'inyonga z'Imana iri joro yotahura ibi bihe by'ishengero turiko turabamwo hanyuma agahungira n'ingoga ku mwami Yesu kuko byanditswe neza ku izina ry'Uhoraho ari umunara ukomeye umugororotsa wirukiramwo akaba mu mahoro ewe Mana ingo muri iri joro kandi usiga amavuta ukubaho kwacu mwami zana inyererezi ewe mwami zaza niwe rwose raba intama zikenye mwami ntizizi icyo zokwizera harabungere bahamagara bahantu hose turasenze Data ngo bumve uwo mwungere ahambaye w'ubusho umwami Yesu mpemu wiwe ahambaye avugira ijoro avuga ati mwananje ngo kuri jewe hanyuma nzoguha isabato n'uruhukiro bugushirako ikimenyetso gushitsa iyo uja mu bihe bidashira ntibagatwagwe n'ibyiyisi nk'uko tubona ko igihe kirangiye tubituronse Data avugira mu muvugizi wumvisha amatwi y'abashobora kumva kuko twese turiko turumviza dusenze mu izina rya Yesu amina murashobora kwicara rero muri iri joro tuja kwiga igice cya kabiri cy'ishengero ndabona benshi muri mwebwe bariko barandika n'ibindi rero nicyo gituma ashaka kuvuga neza buri gihe rero igihe cya kabiri cy'ishengero cyitwa igihe cy'ishengero ry'isimuruna kandi cyabayeho mu gihe cy'isimuruna cyashikiye rimwe n'uko igihe cya Efeso kirangiye igihe cy'ishengero ry'Efeso cyari kuva mu mwaka wa 55 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo gushika mu mwaka w'ijana na 70 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo igihe cy'isimuruna gitangura mu mwaka w'ijana na 70 kigashika mu mwaka wa 312 iri shengero n'ishengero rya hamwe rimwe ryambaye igitsibo cy'abamaratiri n'ishengero ry'umubabaro kandi isezerano ry'Imana kuri ryo ku ishengero ryatoranijwe muri ryo yotegerejwe kuri ronsi igitsibo cy'ubugingo buri shengero ryagize inyenyeri Imana ifashe mu kiganza ciwe cyagereranye intumwa y'icyo gihe cy'ishengero ubarusha no shobora kwiyumvira ko yari intumwa y'igihe cy'ishengero rya Efeso kuko Bibiliya ntiyavuga abari bo yari Pawulo kuko yashinze ishengero rya Efeso kandi yari umukozi w'ico gihe cy'ishengero niwe yazanye umuco mu ishengero uwera Yohana yakuye aho hanyuma rero Polikarpe n'abandi bambe n'abandi ubigiye cisimura nandizera na byose ibyo na yashoboye kuronka yari Irene rero ubu ngomba ndabahe impamvu yatumye mitamo Irene mu kibanza cha Polikarpe ubu benshi mu barongozi b'amadini bashaka kwiyumvira kandi Bibiliya yirigisha kuwo mu marayika yari Polikarpe Polikarpe yari umwigishwa w'uwera Yohana ivyo n'ukuri kandi Polikarpe yapatanishije we yari umumaratiri bamucumise mu mutima rero baramwica none ariko yari umuntu ahambaye umugabo avuga ngo umuntu yubaha Imana yitonda atanke kumwe mu bakristo bahambaye tutarigera turonka kandi nta kintu na kimwe woshobora kuvuga kigwanya ubuzima bwiwe impamvu nahisemo Irene ni kubera ko nizeye ko Irene yari yegereye ijambo kurusha Polikarpe kuko Polikarpe yegamira ku cyiyumviro cy'Abaroma cyo gushinga idini akandi Irene yarabirwanya rwose yarabinegura rwose kandi rero nk'uko mubizi mwese ikibazo gikomeye kwari ukuja mu nama y'Inikaya kimwe mu bibazo bikomeye cyari nimba Imana ari zitatu cyangwa Imana ari imwe kandi Irene yafashe uruhande yuko Imana ari Imana nuko Imana gusa ndashobora gusoma muri The Antennis Sine Fathers igitabo cya mbere urupapuro rw'amajana 412 amajambo makeya gusa namba mushaka kubyandika igitabo cya The Antennis Sine Fathers kandi ku rupapuro rwa 12 rero ni namba mushaka icyo gitabo n'igice cya nyuma cy'igitabo cya gatatu
chapters of it or several
mwoshobora kugisoma cyose harimo ibice byinshi byacyo canke amungane menshi ubu ndatanguye neza gusoma kucanyuma neza na neza kubyanyuma 20-23 yacyo sinja kuyisoma yose ariko igice cyayo gusa izindi mvugo zose uko zimeze zerekana itazirano ry'umwe kandi uwo muntu nyene murabona gerageza kuvuga uko bamwita data umwana na mwemu yera kandi avuga ati ayo n'amatazirano s'amazina amatazirano y'umuntu umwe ivyo nivyo neza na neza twigisha kandi no munsi nk'akarorero kandi rero hagati y'urutuzitizo mu cyongereza umwami w'ubushobozi umwami data wa twese umwami mushobora byose isumba byose umuremyi umubumbyi n'ibindi bisa n'ibyo aya samazina n'amatazirano y'urukurikirane rw'abantu batandukanye ariko nay'umwe kandi uwo nyene amina mwizi ni ry'Imana imwe data ari we muri we ibintu byose bironka ukubaho muhetagire ukubaho kwose Irene avuga ko ayo matazirano yose yegeranijwe mu izina rimwe mu mana imwe rero na matazirano gusa yiciri yari ishurwe rya Habasareti icyo nicyo yari itazirano yari kinyenyeri cyo mu gaturuturu yari Alfa yari Omega ayo n'amatazirano y'icyo yari data yari umwana yari mwemu yera ariko hari Imana imwe Imana imwe kandi izina ryayo ni rimwe rero ni imwe mu mpamvu zatumye niyumvira ko Irene yari afise ukuri mu isuzumwa ryiwe hariya canke mu gusobanura ibyanditswe ikindi kintu nifuza kubasomera kiri mu gitabo Vyagenze gute kandi kicanditswe n'abanonoso ibya kahise rero Vyagenze gute canditswe na RC Hazertine kahise kamashengero ya kera kandi hano ku rupapuro rw'ijana na mirongo munani ngabire zimana mugiye chaire ne mu mwaka w'ijana na mirongo indwi n'indwi gushika majana abiri na kabiri inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo rero igituma mvuga ibi bizoja kuri bande murabona nuko nuko bazobikuramo ibitabo hari mu gihe cyayira naho amashengero menshi yitirira gukora nk'intumwa yo mu Bufaransa yaronka ingabire nyinshi za mpemu yera byapfa mu nyigisho ziwe murabona abanywanyi b'ishengero rya Irene iriyo hari iriyo mu Bufaransa bavuga mu ndimi nticari gitangaza kubona umuntu yapfuye asubiye kuba muzima gukira indwara byari gukira indwara byashika buri munsi mu mashengero yose yivuga butumwa y'ahantu hose uwo Irene yari ati ngene bigisha ibitangaza byaba kenshi mu by'ukuri ayo mashengero ntiyigera abaho hatigaragaje ibitangaza biva mu kubaho kw'Imana canke mu kwerekwa mu guhagarika ibigize ibidukikije mu bitangaza mu kwibutsa abakristo bivuga butumwa b'icyo gihe barabigishwa biwe bakundwa ariko uhereye kuvya kahise ka kera ntidushobora kuronka karorero kamwe ko kuzuka mu bapfuye mu ishengero rya mbere ry'i Roma n'abantu batarajwe ishinga n'uru canke urundi ruhande bavuga ukuri gusa nabizeye ibya kahise nico gituma niyumvira Irene kubera ko murabona yari afise ukwizera kumwe na Pawulo kandi abigishwa bari baronse nico gituma afise nizera ko yari umumarayika w'ishengero gisimuruna kuko yari yari afise inyigisho zimwe nyene z'ivyanditswe kandi inyigisho zimwe nyene z'ivyanditswe yishimikije ijambo ry'Imana rizovyara ikintu kimwe nyene ico gihe cose namba gusufasha inzira y'Imana ukayikurikiza neza ntacyo bitwaye iby'amashengero avuga akurikira gusa inzira uko ivuga izovyara ico kintu nyene kandi ibyo nibyo Irene yakoze rero nibaza ko Polycarpe yari umuntu mwiza mutahure ariko mvuze ko yahengamira cyane kugutunganya ishengero kandi nka kurya abanikorayiti bariko barakora bariko baratunganya ishengero kandi bahuriza hamwe ubuvuka kanye nabwo gusa neza mu by'ubumenyi ariko murabona mpemu ari hejuru cyane y'ubumenyi gushika ntushobora no kwiyumvira neza kuri mpemu ibyiyumviro byanjye biri hejuru rwose kurusha ibyiyumviro byanyu niko Imana yavuze inzira zanjye ziri hejuru kurusha inzira zanyu niko Imana ivuze rero hari inzira imwe yo gukora ibyo kumukurikira gusa n'umutima wawe wose uko n'ukuri ubu dutegerezwa kwiyumvira namba mapfuye hano namba nja kuja ishikagwa iri joro ndashobora kugenda kurondera indangamerekero rero nkavugani ubu reka turabe ishikagiherereye neza muri inzira ni byiza ndagiye ubunyene sinoshobora kuva i Jeffersonville murabona ntegerezwa kurondera ikaratiranga amabarabara kandi hari inzira yaciwe nshobora gufata ngashikisha ikago mu masaha atandatu canke indwi mu modoka ariko sinshobora guca aho ariko hose indege ntishobora guca hari hose ifise inzira yo mu kirere canke uburebure bunaka nibiyigize kugira ngo iguruke ubushuhe bunaka itegerezwa kugumamwo hariho inzira yaciwe kandi Imana ifise inzira y'ishengero ryayo y'abantu bayo kandi ntiyigeze igira imigambi yo kugendurwa n'abapapa bakaridinare bamusenyeri bakuru canke abagenduzi kizigenza mpemu yera niwe murezi w'ishengero ry'Imana nzima kugira arizamure kandi akwere ukwera ntikuja kumukaridinare canke umupatiri ngo kumugire umuntu yera mu ishengero ikintu icyo ari cyo cyose umukristo asanzwe afise gusa neza uburenganzira bwinshi kuri mpemu yera nk'umuvugabutumwa ari we wese umwe mungeri mudi akoni umuyamya bigeko ari wewe se wundi mu Kristo sanswe impamvu bayita Nikoba nayiti nkuko twabibonye jo mwijoro Nikorayiti twaramusambuye iryo jambo akandi twari kuye mu kigiriki rero ni ne ike ubisigura niko risigura gutsinda canke kuneshiki niko niko laiti laiti gutsinda abakristo basanzwe akandi ukabanesha mu kubaho urutonde rw'abantu abarongo ya madini bashobora kubigisha n'ugushobora bashobora kubaha ivyabo bapfundikiye hamwe nuko ingene inama y'inikayaba yabayeho kuko benshi bagiye hamwe hanyuma bashiraho urutonde mu nama y'inikaya ntidushaka kubivuga ko cyane kuko nibyo kuwa kane mu ijoro mu nama y'inikaya ariko na ishengero katolika ry'i Roma ryatanguriye rihereye ku mugwi w'abantu bari babwiwe ubutumwa n'Uwera Paulo na Irene n'Uwera Martino n'abandi bandi bari abakristo bihanye ko bavuye mu rupupagani baca mu bukristo ariko bashaka gukwegera ishengero gusubira mu buryo bwo gukora ko mu isezerano rya kera nko kuronka abapatiri bakuru na n'urukurikirane rw'intuma nka papa umwe ku wundi mu papa wundi mu papa yaba twoshoboye cyane kubandanya muri iyi bibiliya mwoshoboye ko ibyo ari neza na neza ukuri ninge n'imana icira kwiteka ikintu kuva ku itangurira kandi igihe cy'ishengero cyejo mu ijoro yavuze ati ndabyanka n'ishengero nuko Imana ntiyigeze ishaka ku ishengero rirongorwa n'abantu Imana irongora ishengero ryayo kandi rirongoza ingabire za mpemu yera
The gifts of the Spirit is in the church.
Ingabire zampemu yera mwishengero nitso gukosora impemu. Afise ibikorwa bitanu bigaragara mwishengero ryiwe. Kimwe muri byo ni ntumwa. Canka abamisionari, mu misionari n'umuhamagara uhambaye muyibaho. Intumwa ijambo mu misionari risiguru watumwe ni ntumwa risiguru watumwe. Kuki bahisemo kwita mu misionari ntavyonze yi. Ariko ni ntumwa ni byiza. Intumwa bahanuza bigisha bavuga butumwa bungere. Rero
Now that's the
Icho ni gikogwa cyatoranijwe n'Imana ku bwishengero ryayo. Rero mu ishengero ryose ryo mu karere hari ingabire 9 za mpemu zitsa hagati mu bantu bazoni ubumenyi bwenye ingabire zo gukiza abarwaye, gukora ibitangaza kuvuga mu ndimi, ugusigura indimi kandi ibyo bintu byose bikorera mu mubiri wose wo mu karere. Kandi buri muntu mu ishengero afise igikogwa ciwe, kandi ico gikogwa ciwe gihuza n'ibindi bikogwa Ngo byubaka umubiri wa Yesu Kristo
goes together with the rest of the ministry to edify the body of Jesus Christ.
Amen.
And never
kandi nta na rimwe rero nibuka ibi ko hariho ndaja gucapa iyi mirongo iri jori shengero rya mbere Efeso Simuru na Perugamo tubatira Sarudi Philadelphia Laodikia rero Nibuko iko ibi bibandanya irishengero ryari ryuzuye mpemu ariko ku iherezo ry'igihe cy'ishengero tubona yariko arigizwayo igihe cy'ishengero gikurikira camwigije gatoya kurusha kugezaho muri iki hari hasigaye ahantu hatoya gusa Ufise ibintu bikeya niko yavuze yo nitwashikira kirya gihe cishengero ryitubatira nuko inyuma yaha ibyo bibereye imana yahagurukije umudagi yitwa Martin Luther yasubije ishengero mu kibanza caryo ryigiye imbere gatoya kurusha yigishije ugutsindanishirizwa niho Martin Luther yaza yigisha ugutsindanishirizwa hanyuma haza John Wesley maze yigisha ukwezwa hanyuma muri iki gihe cishengero nga bagarutse neza naneza ubugira kandi kumubatizo wa mpemu yera bafise ibimenyetso n'ibitangaza nkabirya nyene bishika neza na neza aha niho ryaciye mu myaka 1500 y'ibihe by'umwiza kandi aho niho igihe cy'umwiza uruti yindi canke igihe cy'ishengero kirekire kiruti ibindi twagize mu bihe by'ishengero hanyuma aha niho ritangura kuduga gutsindanishirizwa kweza umubatizo wa mpemu yera kandi bibiliya yavuze yuko mu iherezo ry'iki gihe akakagwi gatoya k'inkewa kazohonyangwa kuko ryashengero nyene rya Pentecost rizotangura gukora ibintu nkabirya nyene bata nguriye ngaha banikorayiti yo mana ndande kangume nuga yumu kumunwa kugeza ndabishitse ko murabona ivyo nshobora kubona ngaha murabona kugeza mushoboye kubona ngaha hanyuma ndaja kubereka yuko intumwa y'ikigiye cishengero izokwankwa na madini mpema zoserukira mubana niko yavyamye rero ubu dufise rero mwitegereza ibingene yarahambaye ngaha aragenda maherezo riramunyoha inzira yose hanyuma arasubira aratangura riteri yaramugarukanya ugutsindanishirizwa ukwezwa umubatizo wa mwemu yera hanyuma rero neza na neza aramunyoha neza na neza gushikaho ahakwa kuzimangana neza na neza hasigaye gusa kantu gatoyi hariya kane niho asemerera ati nateagerura igikorwa kubw'abatoranijwe nta muntu n'umwe azorokoka murabona niho mugeze neza na neza mu gihe cy'iherezo rero ivyo mubigumitse mu vyiyumviro ubu tugiye gutangurira kuri iki gihe cy'ishengero ry'isimuruna ubwa mbere nshaka kubiba menagurira ngaha mu mpapuro zimwe mfifise rero igihe cya kabiri cy'ishengero kikaba ari isimuruna kandi ndizera yuko mwese muja kwemeranya nanje canke ndizi igihe yuko mubikora canke igicuko biri kose yuko Irene yari inyenyeri y'ico gihe cy'ishengero yari intumwa y'Imana kuko yazungurutse igihugu mu Bufaransa goro hari yamaze ashinga amashengero kandi rimwe ryose muri ryo muri yo ryari rishingiye ku mubatizo wa mwemu yera ukuvuga mu ndimi ukuzura abapfuye ugukiza abagwayi uguhagarika imvura no gukora ibitangazi ku munsi bari bazi yuko Imana nzima yaba hagati y'abantu uwo yari umuntu w'Imana kuko Yesu yavuze ati nta muntu ashobora gukora cyangwa abantu bavuze bati nta muntu ashobora gukora ibi bikorwa shiti Imana iri kumwe nawe Nikodemu niko yabwiye Yesu rero igisagara cy'ubudanda cy'ahantu urudandazwa hamwe na Lidia no mu burengero igisagara kigira gatatu muri binini ya muri yazi igisagara kinini ya kiri ku kivuko acaramenyekana kubw'ubutunzi amashengero inyubako amashuri ubuganga n'ubumenyi byacu abayuda baba isimuruna kandi babwiye ubutumwa bwiza abantu b'isimuruna Polycarpe yabaye umusenyeri wa mbere w'isimuruna Polycarpe n'abandi bakozi b'imana babizigirwa bashinze ukwizera imana gushitse mu bizera b'isimuruna abatama b'ishengero ba mbere bahimiriza simuruna ngo yakire ukuri igihe cy'ishengero ry'isimuruna n'izina ya ry'ishengero ryari simuruna simuruna bambe bisigura umururazi isenga
mura it's associated with dead
bijanye n'urupfu kuko bari ku mfiro ishengero rihamwe imana yabisaba hamwa imana yabonye guhamwa kwabo mazi bahubuntu bwo kunyihanganira yabonye imibabaro yabo mazi bahintsinzi ku rupfu yabonye ubwaro bwabo mazi bahubutunzi muri yo ishengero ry'isimuruna ryaciye mu muriro utongora w'imibabaro ariko wari n'akamoto keza kuri yo ayo niyo masigarira ishengero ryose ry'isimuruna amasigarira gusa niyo ndiko ndavuga ko ya minsi icumi y'imibabaro ihambaye isigura imyaka icumi y'uguhamwa kurenze mu gusesa amaraso
I don't know where I spell this name or pronounce it or not.
Asinzi namba ashobora kwandikira izina canke kuri vuga canke ntabishobora. Ubu yari umwamaganza abandi bamico gihe nizera ko yabaye umwicanyi usumba abandi kuva kuri Nero mu 67. D D I C R E T I A N E. Mu mwaka wa 33 gushika 312 inyuma ya Yesu Kristo. Inami himiriza simuruna kuba mwizigirwa gushitsa ku rupfu nkuko we yari nanje nzoguhigitibo cy'ubugingo nkuko yakimpaye Imana yasezeranye yunesha mu mibabaro intsinzi ku rupfu rwa kabiri nimutse mutinya bica umubiri ariko mutinya ushobora guhonya ubugingo canke kwica ubugingo abanye simuruna bari abo kwihangana gushitsa ku iherezo Nimutinya abantu hanyuma muzohabwa igitsibo cy'ubugingo ihamwa ry'ubukristo mu bihe bigereranywa mu bihe by'ishengero rya simuruna birakomeye cyane twashaka kubishika ko mu mwanya gatoya gusa umwami abigombye rero namba bamwe muri mwebwe mwabibutse mu gihe namba ndabyandika nyarutsa birengeje gatoya ku bandi bo mu ishuri rero turaja turi murashobora tankeka kubidusaba igihe cyose mushakiye tuzonezerwa no kubi bibaha murantunga rero ku gice cya kabiri n'umurongo w'8 niho dutangurira iri joro mbega none twamusize kubiki ijoro riheze atanke kayari yanki iby'abanikorayiti sivyo ubi imana ikora iki ni giki dutegerezwa kuba twabonye ubwa mbere uguhishura kwa Yesu Kristo wariwe n'icyo ari cyo ubu ikintu gikurikira gihambaye tubona yuko yanga ikindi cyose cyoshiraho ikintu icyo ari cyo cyose ngo kironke ishengero ry'iwe atariwe ubwiwe n'Imana ipfuha singene nari nifuje guhagarika kuko dufise gusa imirongo ine ngaha kugira ngo tuvuge ikintu gitoya gusa nibangahe bashobora kwibuka igihe wa muhanuzi mwiza Samuel igihe Isirayeli yose yashaka gukora nk'abisi bandi muravyibuka maze umuhanuzi arababwira avuga ati muri henda ariko bashaka gukora nk'abafilisitiya ba kandi nk'abandi muri bo rero nibyo byashitse neza na neza muri iki gihe nyene cya mbere cy'ishengero biratangaje yuko abantu bashaka kw'imana ibarongora bagashaka gukurikira bashaka umuntu umunaka Isirayeli yari ihenze cyane kurusha uko yari byigere yihenda igihe ubuntu bwari bwamaze kubaha umuhanuzi umurongozi kubaha umwagazi w'intama w'impongano no kubaha imfungurwa zipfuye mu ijuru n'ibindi bintu byose byiza ubuntu bwari bwabahaye kandi yamaramu kuva 19 bashaka ibyagetswe bashaka kugira abahinga mu by'Imana no kugira abantu bamwe bashaka ikintu kinaka bakoze ko nabo umuntu yamagerageza gusumbya ubwenge umuremyi yamuremye ariko nta kindi akora atari kwiyica ubwiwe nk'uko mu mayinga makeya haize nigishije kunyigisho divanze kandi nibyo neza na neza iyo uvanze ikintu icyo ari cyo cyose ntigishobora na rimwe biba biheze ntigishobora gusubira uko cyari ukundi inyumbu ntishobora na rimwe kurondoka ngo ibyari yindi nyumbu kuko yoyo ni nyumbu ni mvange ikigori cyiza ntushobora kurima ikigori cyiza kivuye mu kigori cy'imvange ntikizona nkumbure ntikizona gariko ni yose cyiza na gatoye ntushobora kubikora ikintu cyose zipanze esi chiza kandi nyigisho zipanze sinziza mu gihuriko ugerageza kongera ikintu kinaka ku kimana yavuze cyane gukora ikintu kinaka imana idashaka yuko ukora ni nyigisho zipanze byo shobora kuba bigaragara nkuko ari byiza yo ikigori cimvange kizosumbya ubwiza ikigori kama inyumba ishaje izosumbya gukora ifarasi zibiri rero ibyo ntibikunda mwene data ni kubwo ubuntu twakijijwe sikubwo ibikorwa twakijijwe ariko ni kubwo ubuntu kubw'ibyo byoshobora nditsigira yuko mutiyumvira ko aya majambo muri ruhagara kandi ndabyumva ngaha ndi murabona ka kuko hariho aba presbyterian aba methodiste n'ubundi bwoko bwabo ngaha turabizi kandi kubw'ibyo ndabyumva kandi mutegerezwa kwiruhutsa gatoye mu mwanya mutoye kubyikuremwo ikintu nk'ibyo ibintu nk'ibyo rero mwiyumvirize ikintu cyose kivanze si cyiza mutegerezwa gufata icy'inkomoko uburyo Imana yakiremye aho rero muba mufise ikintu cy'inkomoko ubu tubona yuko rero iri shengero rya Isirayeli ko bagenda begera imbere Imana yari yabagaburiye kandi irabitwaririka kandi ikabakorera ibintu byose kandi amaherezo baravye abafilisitiya n'abamori n'abandi batandukanye bazemba bavuga bati dushaka umwami bafise ikintu kimwe tudafise ni nk'ibyo nyine abantu bakora uyu munsi bamwe muri aba bashiki bacu bazoraba imbonesha kure maze babone Gloria Samson cyane uwo ari we wese bamwe muri bariya bagore bambaye ubwoko bunaka bw'ikanzu kandi ntibashobora gusa kubyihanganira kugeza bayironse murabona mbona umugore umwe mu gisagara yose irya mukunda ibyo yo kwambara bigutwaye iki abantu ni kusa ugabameze navuze yuko ari umunsi w'urwigana n'umuntu kanaka ashaka kwigana ubundi mufata hari ba Elvis Presley beje bacana ubu ndababwiye ntimwoshobora kubarunda mu materena twari bidandazwa kuko yabaye rurangiranwa mu by'umubiri ibyiganano dufise ikintu nk'icyo nyine by'umwigisho nariko ndasoma inkuru y'ibya Martin Luther kandi uwo ari we wese muri mwebwe bahinga bakahise murabizi bavuze yuko kitari ikintu gisiga ubwenge kubona Luther yarashoboye kurwanya ishengero katolika ntagira inkurikizi ariko igisiga ubwenge ikirenge gihambaye nuko yashoboye kurengera ubushikuzi bwose bwakurikiye umubyuro wiwe maze akagumana n'ijambo ico nico gitangaza ingene imana yagumije neza kandi atunganye rero baje kuri uyu Samweli bavuga bati dushirireho umucanke dushirireho umwami maze uhoraho amubarira yuko ico cyiyumviro ya chance neza na neza nene ibyo yanse ngaha cidini akurya nyene yanse birya niko yanka amadini ntiyankishira hamwe ariko idini ishira hamwe dutegerezwa kurigira ariko idini ntidutegerezwa kurigira kuko rireme ibice turi nakana naka urumukristo ndumumethodist urumukristo ndumubatiste ibyo ntacho bivuze gisumbi ngurube mwirari ibyo ntacho bihuriye ko navyo nta na gatoya umukristo nabajije umugore ijoro rimwe kuri arutari ni urumukristo yavuze ati yemwe ndashaka kukumenyesha ko na tibuje buri joro nkuko ivyo byari bifise ico bihuriye ko n'ubu Kristo ubundi mugabo yavuze ati yemwe ndu munyamerika tangeka yemwe ivyo ntacho bipfana n'ivyo nta na kimwe uri mu Kristo kuko uri wo mu bundi bwami ivyo nivyo kandi uri mu bundi bwami bwo heje none niki ki Samweli yakoze ikintu nyene nyene imana yakoze nga Samweli yahamagaye abisirayeli hamwe yababwiye ati ubu munyumvirize ndashaka ko ndababaza ikintu kimwe mbega hari igeze kuba igihe kimwe nigeze kubabwira ikintu cyari cyo cyose kitari cyo ati ndindi umuhanuzi w'Imana hagati muri mwebwe mumbwira igihe na kimwe nigeze kubabwira ikintu cyari cyo cyose mu izina ry'Uhoraho kitashitse ivyo ni byose Samweli yababwiye yavuze ati none Imana ntiyabagaburiye kandi irabitwaririka kandi ibakorera ibyo bintu byose ati muri ko murakora icaha mu kugerageza kwigenza nk'ayandi mahanga yo niko bavuze yavuze ati ndashaka kubabaza ikindi kintu mbega narigeze ntura amahera yariyo yose nkuye muri mwebwe mbega narigeze ndabasaba amashikanwa yariyo yose cyane narigeze ndababwira ikintu cyari cyo cyose mu izina ry'Uhoraho gitashize bavuze batoya ntiwigeze na rimwe utwaka amahera yacu ibyo nibyo kandi ntiwigeze utubwira ikintu cyari cyo cyose mu izina ry'Uhoraho gitashize yavuze ati rero nimunyumvirize muri ko murakora icaha mu kugerageza kwigenza nk'abandi bose ariko bashaka umwami ibyo byose bataravye namba byari byo cyangwa atari byo bashaka gushikiriza icyumviro cyawe nico kimwe nivyo bakoze neza ngaha muri Efeso bafashe inyigisho z'abanikorayiti kandi igihe babikora byabasubije neza mu guhindura igipagani n'igikristo hamwe maze bitera imyaka 500 y'igihe cy'umwijima kandi igihe riteri yabibavanamo nambi inshuro ya kabiri arute abariteriano ntibakoze ikintu kimwe nyene ngico bakoze muri Efeso neza na neza rero namba mubibona biterekwa kw'amatara ntibyari bitonze neza nka kurya byatangurira hasi gutya maze bikaduga yemwe icari heje urugusoma ibindi yaho yari cari kiri heje urunga kandi ubu Kristo bwagiye buranzima ubuhoro buhoro uko bwigira kure yaho yare mu ishusho y'umusaraba nkuko twamubonye mu gice cya kane mu ishusho y'umusaraba nka gutya kandi iki ni kiganza ciwe ciburyo ikirya cari kiganza ciwe cibubamvu rero neza ngaha yari afite ikiganza ciwe kuri shengero no kuri rya shengero kandi yari byompi arufa na omega mu bisanzwe byose byari hagati y'ivyo bibiri izindi ndome zose ariko mu vyumwihariko yavuze ati arufa na omega yari afise umunyu w'amazi hejuru ku mutwe wiwe iryo ryari isezerano ryiwe rero namba mubibona umuco wa Pentekoti aho watanguriye wagiyutima buhoro buhoro babagabo Irene Polikarpe n'abandi bose bamatanishije igishingana ntaye cyabo n'amaraso yabo gushika ha maherezo ubu Kristo bwibira mu minsi y'umwiji mutigeze ubaho ubu muraba igihe ca mbere kurundi ruhande rw'iyi nzi inyonzo niniya hariho umuco mukeye wazi umuco urushirije hanyu mu muce mwinshi murabe ukuntu watanguye kumuri kubugira kandi kugira ngo gere kuri rya munsi kandi ubu mu mpera y'iki gihe byaravuzwe mbere y'igihe ngaha yuko byoshitse irawo dike akazu yazi rero ngibi yemwe namba iki kintu ngaha cyabashikanye kuri ibi ni kuki twoshaka ibyo ngaha muri Pentekote kandi murazi ko Bibiliya yavuze iti habaye igikoko kandi turazi yuko ari ubupapa bw'iromi byo nibyo neza na neza kandi rero bakoze igishushanyo cico gikoko mbega igishushanyo ni giki ikintu kinaka gikozwe nkaco kandi nishira hamwe mpuza amashengero kandi Pentekote iyarimwo hazozigihaho utari umuntu wanjye w'idini utazoshobora kugura urugi rwawe rwuguruye ubu murabona namba ibyari ukuri iyo niyo mpamvu dukubita cyane byo gupfa ego mugenzi ntushobora hasi gusumbaho bazogerageza kukwerekana nabi cyane gushikaho bagerageza ku ntibazotuma mugura canke mugurisha kiretse mufise ikimenyetso cy'idini kuri mwebwe uravyitera neza nyene neza na neza nko muri kuri urya munsi barabaturiye nari hariya muri ico kibuga nararize nk'umwana igihe naraba hariyaho ibyo bikoko bishushe byari muri kirya kibuga gishaje hariya kandi kubona ibyo bintu kandi nzi yuko abakristo bene data bariwe n'intambwe kandi batabaguwemo ibipande ku butaka hariya n'abagore n'abana batoya n'ibindi kandi niyumvira yuko namba bose barapfiriye mu kwizera mbega nubahebu oya mugenzi mwene data manu ndeke nkimbukire ukwizera kwa hawa bera rimwe gusa ico kintu nyene naho coba kitazwi umuntu munaka yamashaka kuvuga ati yemwe umuntu umwe yaravuze haciye gitoya yo mbega nabakozi b'Imana bahambaye ku rubuga bampamagaye maze bavuga bati mwene data braname namba uhagaritse iby'idini rya ryo ryose izo kurwanya yemwe navuze nti hari humwe atazondwanya uwo niwe ari mwijuru uwo niwe ndi ko ndarondera murabona rero ndakunda abantu bari muri buri dina tankeka ariko mbega narigeze kubabwira ikintu icyo ari cyo cyose uhoraho mu izina ry'uhoraho kitashitse murabona mbega ikintu cyose cyavutswe kandi cyokozwe neza mbega narigeze ndabasaba amahera rero mugume hanze y'amadini mugume mwitegembya muri kristo mureke mwemu yera yame agenda imbere n'inyuma y'ishengero ikintu cyonyine kingira kamaro n'ukujya kure y'ibyo bitandukanya bitoya integuro nteye nuko kwiyumva utangaje kuri ruhande yanyu kuri bene data ibintu nk'ibyo mu byikunkumure imure ku muzi n'umwe w'umururazi ngo wigere winjira mu bugingo bwanyu nimwabikora uzobasangangura byo n'ibyo gumana urukundo sindajwe ishinga n'abantu bangahe babanka mubakunde uko ariko kose namba mudashobora gukora ibyo mukeneye ntimwashyizwe ku ikimenyetso muracigenza uko mushaka rero muze mugaruke kandi mushire ku ikimenyetso kuri ibyo neza n'amaraso ya kristo atoboza imitsi yose n'umururazi ego rero murabona ariko turiko turagerageza ubugira kandi umuhezagiro wa penekoti wamanutse nko muri mirongo igihumbi amajana icyenda na gatandatu ahantu hamwe hariya hariho umukozi w'imana ari kumwe natwi na umutwe iri joro umumisiyonari avuye muri tibe umwe mu basi ndavutse kubera kuba kimwe ngaha ndizera ko atagiye muhira niyumvira kwa akiri ngaha yaragiye kutuganiriza gatoya imbere y'uku kandi uwo mugabo aribuka intango ya penekoti nta dini iryo ari ryo ryose ryari rihari bose bari basangiye ibintu yo ukuntu byoroshye gufata intambwe iyo ari yo yose hariya nyene n'ukuntu bisa neza ku muntu yize muri abisirayeli yarize ibiki gihe bari bahagaze hariya ku nkombe basemerera ubu muravuga muti ubu bwoko bwo gusenga n'ikintu gishaje yemwe nibwa kera gusumba ubundi bwose bubaho atankeka n'imbere y'uko isi iremwa barasemerera kandi bagatazira imana imana niko yavuze yabajije yubati yari hehe igihe inyenyeri zo mu gaturuturu zaririmbira hamwe n'abana b'imana bagasemerera kubera umunezero ibyo byari imbere y'uko n'isi iremwa ariko ubu murabe Isirayeli yari yabonye ibigitangaza iyo niyo penekoti ya mbere si Isirayeli penekoti y'icyo gihe rero bari bakuwe muri Egiputa imana yari yabahezagiye yabahaye ubwoko bwose bw'ibimenyetso n'ibitangaza bihambaye maze arabacungura rero igihe bahagarara kuri irya nkombe kandi bafize igikorane cya penekoti barabikoze ubu mwumvirize Mose yaririmbye muri mpemu kandi Miriyamu yafashe agashako k'ingoma maze ariruka ku nkombe avutse akagavuza akagashaka atamba muri mpemu kandi abakobwa b'abisirayeli baramurikiriye kiba baramukurikiye batamba muri mpemu namba icyo kitari igikorane cya penegoti sindigera mbona na kimwe ntibibaza ko igihugu cy'isezerano cyari imbere yabo imyaka 40 byari imirometero nka 64 gusa ariko byabatwaye imyaka 40 kugira ngo bagende ibirometero 64 kubera bahisemo ibintu bibi bahisemo kugira icyagezwaho kureka mwemu yera ngo abarongore inkingi y'umuriro kugira ngo ibajabutse no kubarongora bashaka kugira icyo bakoze bubwabo bashaka kugira abapatiri kanaka n'abubahwa kanaka n'abateolojiya nkeya batonganirako
But they had to have something to do into it.
Aho kubandanya gusa no kureka mwe mugera ngo abarongore bari muri mwe imana yari yabahaye ikintu cyose ariko bategerezwa kugira ikintu bakoze muri ibyo neza ni nko kupfangwa ubugira kandi rero iyo nkanyo byo yonyene reka iyo farasi yonyene reka ibyo bifungurwa byonyene ubumenyi bwavuze muri digest inkuru imwe yacyo ngo nibaguma bavanga ibifungurwa n'abantu babirya nk'inkomoko nk'inkoko barayihi nduye.
That's right.
Irya nkoko yagowe gushikaho itagira amababa cyangwa amaguru kandi yitaye amagi barayayica zishobora kubaho umwaka umwe gusa kandi umubiri uroroshe cyane ku buryo udashobora kuyirya bitagoranye kandi abantu barayirya yonona abantu ibyo nibyo muraza guhuza ibitsina kwaba bisangiye biri ko birongerekana nk'ibice 40% muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika kuruta umwaka uheze kandi mwarimu yuko ubumenyi buvuga yuko abagore bagenda baba banini ya mu bitugu byabo kandi bakagenda bagabanuka mu masigo n'abagabo bagenda bagabanuka mu bitugu byabo maze bakaguka mu masigo uriko urarya imbuto yononekaye uriko urarya ibintu byononekaye umubiri wawe wakozwe kugira ngo urye ibintu kama none uriko urarya iki biriko birahindura nuko ibintu biteye mu bisanzwe kubagabo n'abagore gushikaho Hollywood na leta yacu n'ikintu cyose cyuzuye byononekaye ariko arakora iki bariko barizana bo nyene ku giti cyabo bwite cyo kumenyekanisha iciza n'ikibi bicica ubwabo musubire ku itanguriro reka ibyaremwe byonyene neka Imana yonyene gumiza ishengero muri mwe muyera kandi muje kure yaba basenyeri bose n'abapapa n'inyigisho n'ubwoko bwose musubire aho mwata nguriye musubira inyuma Yesu yoza muri iri joro mwovuga muti ndumu methodiste yovuga ati suko byari bimeze kuva kwitanguriro ndumu presbyterian suko byari bimeze kuva kwitanguriro kwitanguriro hari iki hari himigendereranire ya pentekoti y'umubatizo wa mwemu yeruko ni ko byatanguye ariko murabona twategerezwa kuvyonona yo byabigira byiza gusumba gatanke kariri yashengero rito yaryari hariya mu micungararo ryatamba kandi ryasemerera kandi hariya mwibarabara n'abantu babatera amabuye babatwenga n'ibintu byose nk'ivyo ni byisi byiza ariko ubu turafise indirimbi hambaye guheza amasengesho na nemera y'intumwa kandi yo umuhinga PHDLLD2D nibindi mungere wacu kandi bagasohoka maze bakavuga bati muntu nk'inyana yagize ibinyanya kandi bakabandanya gutyo ubwoko bwose bw'ibintu murabamba murambabarira sinashatse kuvuga ivyo mumbabarire sinashatse kuvuga nkuko murabona sinashaka kuvuga ivyo ivyo ntibibereye kumukozi w'Imana ariko raba ivyo byose jewe bije gusa mu vyiyumviro vyanje murabona haguruka maze uvuga ivyo bintu byose bitandukanye nkuko ugushira mu giro imbere murazi muvuge muti ubu oya ntuvuga ivyo neza umuntu ndakunda igikorane ciza ca Pentecoste ya kera aho inkomezi z'Imana zururuka kandi gusa muriko muravuza induru kandi mupfutsa kamo mwongera mutazira Imana kubwo kuronka igihe ciza iyo niyo nzira mpemu yakwiragije mu bantu ariko twebwe ushobora kumva amina bigoranye ni muntu ariko aho niho tugeze murabona aya madini yingu nagondwa ubwibone none ntuhariho ubuvugishwa kuvyerekeye ibyo muribuka ubuvugishwa bwa Pauli joro riheze ndazi yuko inyuma y'ukugenda kwanje amabingira y'inkazi azokwinjira muri mwebwe n'abantu bo muri mwebwe rwawe mu ishengero ryawe bwite ishengero katolika ry'i Roma rizohaguruka bazohaguruka muri mwebwe kandi bashire abigishwa inyuma yabo hanyuma amabingira ya Pauli tubona ahindura abayihindura abanikolayite umviriza mpema avugira mu muhanuzi ubugira kandi mu minsi ya nyuma ibihe bigoye bizoza kuko abantu bazokwikunda ubwabo ndi umuganga naka ndumbwira ibivyerekeye ubu nzoguha gutahura ndi umupresbiteriano haleluya canke ndi umupentekote ni ubuhe budasabizana namba atari umupentekote kubwa kamere imigenderanire yacu murabona ego mugenzi mva muri assemblee mva muri church of god rero ivyo bizana impinduka izahe ku mana bo utegerezwa kubuva mu bwami hariya murabona uko nukuri ubu namba namba mwitegereza ibi bintu byose gusa by'umurundo w'umwanda ubu havuzwe hati bazoba ibirandamuke abikakisha bakunda bibahimbara kubirutisha imana yo ntibashobora kuja kwishengero kuwiyinga mu ijoro mu gihe hariho igikorane ciza kumbonesha kure kiriko kiraba yo mana we minsi yose bobo n'amashengera afise imigwi y'imipira imigwi yo kwinezereza bafungurira n'iminsi mikuru y'ingino kandi bakunda ibi bahimbara bakabirutisha imana bakuzura baremenhanya batigarura kandi badakunda ibyiza aba badakunda bariya murabona aba badakunda bariya baba chokora badakunda ibyiza yo muvuga mutinda abakoministe mwene data yo oya ibiranda mukabikakisha abakundi bibahimbara kubirutisha imana banka kuzura banemena njya batigarura badakunda ibyiza bafise ishusho uburambe mu by'idini murabona bafise ishusho yo kubaha imana ariko bahakana ubushobozi bwako wo bayiki muri iki gihe murabona bafise ishusho yo kubaha imana ugenda kwishengera wiyejeje uko ushobora kose kuwiyinga hanyuma ukambara amakabutura kuwiyinga kumuhingamo ugakatigazo maze ukanywa inzoga rts kandi umwungera agenda hanze maze akanywa itabi hanyuma akagaruka urabizi bafise ishusho yo kubaha imana rero mwungere bafise ishengero hariya bambwira yuko mwigeme yakijijwe kandi ubundi munsi ubuhunzi imizi ibitangaza ya leta none murazi n'inkuru nanana nari hariya ruguru ngo ishengero ritoya mu ijoro riheruka kirya gikorwa gitoya hepfo mu ikona hariya hariyo umuntu yarahagurutse avuga ikintu kinakaja yo mukunzi ntugasohoke na kane n'abantu nkabo abo ni imbwa zisaramana we ibyo ntibigu takarize umwanya abona bera bikumbagaza hasi nurigera mufise ishusho yo kubaha imana maze ariko mugahakana ubushobozi bwabo ibitandukanye n'abo bantu kuko ubu nibwo bwoko buja mu nzu ku yindi bagafata abagore b'abasazi barongowe n'ukwifuza ntibigera bashobora kwiga canke ngo bashobore gushikira kumenya ukuri ivyo ni vyiza neza na neza ngivyo ishirahamwe rifasha abakenyezi iri shirahamwe ririya ishengero ryararonse amashirahamwe menshi ku buryo ritacigisha ubutumwa bwiza umwungere ntashobora no kuronga iminota 20 kandi ategerezwa kuvuga ibijanye n'ikindi kintu kinaka murabona namba batabishoboye urwego rw'abadiakoni ruzomushikira ego mugenzi yo mwene data n'ikiye kintu umwungere mwiza ategerezwa gukora uyu munsi gusakora uko ashoboye guhagarara hanze agakata amashami aho bashoboye maze akareka ibice by'amashami bigakorokera ahashaka hanyuma akabita hanze ibyo birakwiye ego mugenzi uko kuri ntugira umuntu n'umwe igisha ijambo gusa maze ugumane naryo neza rishimangire gusa namba bagutaye mwibohero ryigishe mwibohero na namba utawe ahariho hose igisha ahariho hose uca uja gusa bandanye ugenda wigisha uko n'ukuri ubu ivyo nivyo byashitse murabona bariko babishiburira hanze ubu tugiye kugice cisimuruna umurongo w'umunani wandikira umumarayika w'ishengero ry'isimuruna utu wa mbere kandi w'iherezo uwari yarapfuye kandi akaba ari muzima aravuga ibi ndashaka mwitegereze buri gihe yimenyekanisha ubwiwe kuri buri gihe cy'ishengero azana ikintu cy'ubumana bwiwe icyo nicyo kintu cya mbere agerageza kumenyesha ishengero yuko ari ubumana bwiwe n'imana murabona ikibazo gihambaye hano inyuma irene n'abarya batahuriza ko bagerageza kuvuga yuko imana iri mu bice bitatu kandi imana mu bantu batatu hanyuma imana muri ibi yavuze ati nta kintu nk'icyo ni ibyubahiro by'umuntu umwe kandi uwo n'imana mushobora byose uko ni ukuri rero ntubamye bafise ibyo kandi imana ngaha mu ntango iri kwirimenyekanisha ubwayo muri kimwe mu bumana bwayo murabona iri kwirimenyekanisha ubwayo bwa mbere ngandi uwa amye hariyo kandi agiraze kandi ndi mushobora vyose nga natanguranye neza na neza n'igihe cy'isimuruna ubu ubu ni mwumvirize jewe umumarayika w'ishengero ry'isimuruna kandi twizera yuko yari Irene wandikira aravuga ibi uwa mbere kandi w'iherezo murabona yari imenyekanishije ubwiwe ntimana ubu yikigihe cy'ishengero sishaka imana zine cyangwa zitatu zitandukanye iruhande ya jewe ndimana murabona nibyo uwo yari apfuye kandi akaba ari muzima amina ubu iyo ni intangamarara ubu simuruna risigura umururazi kandi ripfa mu ijambo ry'isenga isenga kandi ishengero rya mbere ishengero rya mbere kandi bari baratakaje urukundo rwabo rwa mbere ishengero ryo muri Efeso kandi iri shengero ryaratanguye kugira umushinge w'umururazi wavuye muri ayo kuko iri shengero ishengero nyamukuri gice kinini ya benshi muri bo iminsi yose bacumita mwemu yera ayobora mu ishengero kandi bashaka gutwara ubwabo bashaka gushyiraho ubuherezi bashaka gukora nk'uko abantu bo mu ishengero mu isezerano rya kera bakoze bashaka abaherezi kandi bo nambi imana za gipagani ari inyuma aho bari bahinduwe bari bafise abaherezi n'abandi baba ba Jupiter n'abaherezi ba Venus n'abandi baba bashaka kuzana ivyo bintu nyene kugira bakomeza abo bantu murabona ivyo bintu byose ni ubupagani guhera ku ntango abapagani bose bafise abaherezi n'ibintu nk'ivyo ariko ari kwishengero y'Imana nzima n'ibishasha kuri bo Kristo niwe muherezi wacu umuherezi mukuru wacu turafise umuherezi mukuru imeza kandi dufungura ubu iri shengero ryatanguye kugaragaza ishingiro ry'umururazi kuki yari umururazi kuri abo bashaka kubandanya na mwemuye urukundo rwarakamanganye kandi bagerageje kurushiriza na za nemera n'amadini kuja kure y'uburongozi bwa mwemuye nimubyiyumvire ko nico gituma umururazi wari muri bo ni byiza ubu ishengero rya mbere iri umururazi utanguye kwikuba muri ryo ishengero rya kabiri gake cyane kandi amaherezo ryari kweze neza na neza muri ryo kuko bariko bigirira ishengero ryiza biyumviriye yuko bari neza na neza ngaha bari bafise ikintu gishizwe hejuru abantu bahambaye b'u Roma bashoboye kwinjira kuki bari bafise ubupapa bari bafise abantu bahambaye abakaridinali n'abandi baba bambaye neza bigize kure induru n'ikintu cyose baba bafise batekereje cyane berekanywe yuko bari kumfiro bari kumfiro barashizwe hejuru hanyuma bagira umubiri mwiza ikintu cya mbere nga hejuru bari bafise ikintu mw'iri dini rinini rya Katolika ishengero ku isi yose rya Roma ishengero Katolika ry'i Roma mu gihe cy'umwiza rero hanyuma bari bafise abantu b'ibyubahiro kandi bari bafise inzego yo byari byiza gusumba igihe bahora bahagarara hanze mu ibarabara hanyuma bagategerezwa kugenda bambaye insato z'intama n'insato z'impene kandi bari mu kabonge hanyuma bakatwa n'umugozi umeno kandi bashinyagurizwa bakekezwa kandi nk'uko Pawulo yavuze mu Baheburayo igice cya 11 yemwe iri shengero rinini yari hambaye ryambaye ikanzu n'impuzu zindi munsi y'amajipo hanyuma n'ibi bintu bambaye nk'uko atankeka byasa ni ibyubashwe datumure vera umuntu ahambaye datu yunuri ya yomana we woshoboye gushiraho umuntu asa by'ukuri nabi hariya ariko murabona cyari ikintu kivanze urupange murabona nticyari gifise ubuzima muri icyo kandi nticyashobora gusubira inyuma icyo nicyo gituma batigeze babyuka mu byuro w'abaruteri yari ntiwigeze ubabyura mu byuro waba mu gihe cya wese ntiwigeze ubabyura mu byuro w'abanazara ntiwigeze ubabyura nicyo kimwe no mu byuro wa Pentecost ntiwigeze ubabyura kubera iki kubera mwawishe warawuvanze n'isi n'icyiyumviro cy'aba Nikolayiti ntiwareka mpemu yera bikore mu nzira yiwe uko n'ukuri uvanga ishengero hanyuma ntirishobora kwigarura ubwaryo ubugira kane mu gihe wigaruye uronka abametodiste benshi ababatiste bigaruye uronka ababatiste benshi abakatolika bigaruye uronka abakatolika benshi uronka kirya kintu nyene muhu muhungura intete ariko reka nkubwire ikintu igihe mpemu yera garutse azana kuvuka gushasha hamwe n'ubugingo uguhinduka umubatizo wa mpemu yera ugarukana ishengero kuri ryo ubwaryo ugarukana ubugingo muri ryo ikigori kivanze ntikigira ubuzima muri cyo mbega ubwo buzima ni gikatsi gusa ubu ibyo tubibona muri iki gihe cy'umwijima n'utwo duto mufise umutubunga bunge niko yavuze yari yarabitsinze byose rero ariko ntibizokwa mu bugira kandi rero ariko umubiri wa Yesu Kristo sidini umubiri wa Yesu Kristo n'umubiri uhambaye n'umubiri mu bwami bw'ubwo n'ubwami bwa mwemu buri ku isi ku bwa Yesu Kristo ari umwami w'abami umuherezi mukuru atanga ibimaze kubwa inzira ica muri ubwo bwami n'umuhanuzi ijambo yigisha ukuri kandi akazana umuco w'Imana muri ubwo bwami kandi n'umuhanuzi umuherezi hamwe n'umwami muri ubu bwami none ni gute twinjira muri ubwo bwami kubyidini kubyikete akubaka kuramukanya ariko kugambwe mumwe twese twabatije kumwe mu mubiri umwe ariko mu mubiri uhambaye wa Yesu Kristo kandi twabatijijwe hari ya nyene si mu mazi si kumija amazi si kuvuka amazi ntabwo ari ubwo buryo bw'umubatizo w'amazi ariko kugambwe mumwe yera twabatijwe mu mubiri umwe ariko ri ntoba mbere 12 yego tubatiza muri uwo mubiri mu mpemi imwe mpemu yera rero nitwe gukiki cyari cyo cyose atari Kristo muraba Kristo n'ubwami bw'Imana buhambaye bwashyizweho twinjiramo duciye mu mubatizo wa mpemu yera ndakunda ibyo hariho abantu nk'abantu hose ab'imitima yabirurumbo muriro wakorotse ku munsi wa Pentekote wabogeje ukabagira bera yo uriko urarurumba ubu mu mitima wanje yo ishimwe rihabwa izina ryiwe ndaryohewe yuko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo
Holy Spirit baptism. I love that. There are people almost everywhere whose hearts are all on flame.
Ndumwe muri ibi ndumwe muri bo ndaryohewe. Yuko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo haleluya umwe muri bo ndi umwe muri bo ubu ndaryohewe yuko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo naho hoba abantu bato kwiga kuba
I'm one of them. Now I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ndashobora kuvuga ko ndi umwe muri bo.
Naho
bo abantu batokwiga ba DDD PhD. Murabona batokwiga kuba canke abazwi muri yisi. Bose baronse Pentekoti yabo. Babatijwe mu izina rya Yesu. Kandi bariko baramenyesha hose yuko inkomezi ziwe zikiri zazindi. Ndaryohewe yuko nshobora kuvuga yuko ndi umwe muri bo. Ibyo birahagije. Nimunezerewe ego mugenzi ndi umwe muri bo ibyo birahagije ndibuka niko ndatambuka muri Memphis urya mukobwa mutoye w'umwirabura umutwe umwe uhengamiye hariya yavuze ati mwaramutse mwungere navuze nti wamenye gute yuko ndi umwungere yavuze ati uhoraho yabimbwiye ati umwungere wiwe ariko aramanuka iri barabaraza kwambara inkofero y'urusata afise isandugu yavuze ati naciye menya ko ari wewe igihe nakubona uriko urama kamurabona
is supposed to have just died this cannot
murabona yo yari umwe muri ibi uko n'ukuri yo ukunda imana ari nziza rero ndizera ikintu umukobwa mutoye wa wasengeye kubiyinga mu ijori Belford yaramaze kuwapfuye ibi ntibishoboka ndabasabye mugira isengesho umukobwa mutoye baramusengeye ngaha kubiyinga uhezi Belford ha yapfuye niko bavuze reka dusenge mwami Yesu ndasabye yuko mu nzira iyi canke yindi mwami reka amasengesho yacu akore kuri urya mwana turamugushikaniye data mana yacu kandi turiyumvira kuri barya abantu bari ngaha maze turasabye dusengera urya mukobwa mutoya yo data mana ndasabye yuko iri tangazo ritoba ari iryo data ntituzi ariko turagusabye yuko wogira umuntu no gutanga inkomezi hanyuma ureke urya mwana agaruke maze abeho ku bwishimwe ry'Imana tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amina Yesu horaho imana yo kongera imihezagiro yiwe ubu ishengero rero izina ry'ishengero rifatanijwe na kamere y'inyifato yaryo. Mbega mwarabonye yuko simuru na bisiguru mururatsi, kandi muzobona yuko buri shengero ryose ubu izina ry'ishengero riba rimfise ikintu kijanye n'ingeso z'ishengero. Noshobora kuvuga ikintu ngaha ariko vyoba vyiza atavyo nkoze kubera mwo ntahura nabi. Murabona n'izina ryawe naryo, n'izina ryawe naryo murashobora kuba mutabizi, ariko nivyo yo ego uvuga uti n'urutonde. Oya sivyige, Yakobo yavuka bamwise Yakobo vyasigura umusubirizi, ariko igihe yarwana n'umumarayika Imana yahinduye izina ryiwe riba Isirayeli umwana w'umwami. Ivyo nivyo Sawuli yitwa, Sawuli w'itarushishi, umuntu akaza ariko igihe yaza kuri Yesu yaciye yitwa Paul. Izina rya Simoni ryari Simoni, ariko igihe yaza kuri Yesu yaciye yitwa Petero. Akabuye gatoyo, ego mugenzi, izina ryawe rijanye n'ibyo bifise ikintu kijanye n'ingeso zawe. Kandi rishengero ryari ryitwa Simuruna kubera ryari ko rirapfa. Simuruna bisigura umururazi, muyandi majambo umuzi w'umururazi wariko urakura kandi wariko kandi uradyica, yariko ryegereza gusigwa isenga. Icyo nicyo basiga ibiziga isenga. Murabona yari isenga imibavu nk'amavuta isenga ikoreshwa mu gusiga imibyimba bahejeje kuyitunganya n'ibindi, ifatanye n'urupfu kandi ishengero ryariko rirapfa. Kandi yo mushobora kubona kino gihe bagenzi umuvyuru hambaye wa Pentecoste warufize ubuzima haraciye igihe kininiya, ntimubona yuko uburi iriko rirasigwa isenga. Murabona ya mavuta nyene yari muri iri shengero ngaha yaramanutse, hanyuma acasiga rirya rindi ngaha, ariko arapfa kubera bariko barasubira mu rudubi rwa Ekleziya, kandi bariko barakura amakanzu yabo yera yabera. Abantu basanzwe bari hariya hamwe na mhemu yera w'inkomoko bapfutse mu ndimi, hanyuma bagaragaza Imana, kandi mwene data bari mvuga kuri, kandi nzira mugayo atankeka bari ab'inkomoko, wari kubitsigira uko ariko hose. Rero ntuzi icyo kwizera n'uwo kwizera. Murabona hariho ikintu cabaye, ikintu carabaye. Ni iki? Bari ko basigwa isenga y'umurazi iriko iraduga rimwe. Ni iki cabiteye? Imwe yarashitse, hariho ishengero ryitwa ubwa mbere ryitwa inama nkuru. Rero baciye bayita amakoraniro y'Imana mu makoraniro y'Imana, havuye mu ishengero ry'Imana mu ishengero ry'Imana, baciye batangura kuraba ahandi bavuga bati muri amakoraniro, ubundi akavuga ati muri ishengero ry'Imana. Rero muri ibyo haje ishengero ry'Abapentekoti ryunzwe ry'Imana bivuye kuri ibyo. Hanyuma rero ikintu cya mbere muzaho kwinjira mu muco wo kugenderamo, yemwe bari iyunze ubwabo gushikaho batoshoboye kwemera umuco. Rero igihe umubatizo mu izina rya Yesu Kristo wazanwa mu makoraniro y'Imana mu gishingo cya Data Umwana mwemu na mwemu Data na mwemu yera, bari barimatanije nabyo kugezaho batashobora kubihindura, kandi bari bazi ko ari ukuri. Nibanyereke ko ahantu ukuri biciye muri Bibiliya uko n'ukuri atankeka, ariko niki bashobora gukora? Ntibashobora kubikora. Murabona bo babishe nemera zabo ntibo bishobora. Rero niki aba wane se bakoze aho wokwemena no kubandanya baje imbere babaye abanyamigenzi? Imana ihezagirwe. Ibihe bidashira dufise umuco, ariko ntimuwufise turi i. Bakoze iki? Barawuhinduye. Ntushobora guhindura Imana. Imana ntigira ishusho, niko Bibiliya yavuze. Oya, nta mugenzo ku Mana. Rero hanyuma amakoraniro yagerageje kumugira idini no kubagira ababo iryabo ishengero nyakuri. Hanyuma rero abawane nese baca barashika bagerageza kubagira ababo, maze baca baronka umuco mwinshi. None bakoze iki? Barabuzimije n'ubugunge bwabo bwite, babikoranye murulaza ho kugutanga ugu ugifisa kanopera n'uburyo bagerageje guhagarika ugufatanya n'ubundi no kutagira ico banerwa kuriwe nico cokoze birya cyane nico cakoze birya rero byarashwiragiye giye ikintu cambere munzu ubundi arashitse bafise ibi kandi ubu batandukanye umwe yavuze ati niko ariko araza ku ifarasi y'igitara ubundi avuga ati ariko araza kugicucera imana ishimwe nzotanguza idini nga murabona ingene babigenza ivyo vyasanza gisenga isenga byakoze iki byahagaritse ugufatanya kwa bene data abagore benshi abagabo iri joro mu makoraniro y'imana baba bashaka kuza no kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo muzi yuko ari ukuri kw'imana bazocibwa niba bikora akandi aba oneness benshi abo muri rero sindi umu oneness sinizera ibyo aba oneness bakora sinizera Yesu nkuko babivuga Yesu hariho ba Yesu benshi n'umwami Yesu Kristo uko no kuri rero kandi sinizera yuko bitandukanye n'ibyo bakora babatiza mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu kubwo guhinduka ko ukuba warabatijwe uguhinduka bituma Kristo yinjira muri mwebwe kubera ukubatizwa ku mumazi sinizera ibyo nizera yuko uguhinduka kuza guciye mu maraso ya Yesu Kristo muri mwemu yera uko no kuri mu kubatizwa n'igikorwa gisa n'icinyuma y'igikorwa cyo guhinduka cyabereye ibwina murabona rero sinemeranya nabirya ibyo ni byariko bose ni bene data igihe natangura nk'umuvuga butumwa w'ababatiste baraza kumbwira bati mwene data Branham ingonga hatwatwa kwa twamurose kandi twamuzanye nga navuze nti nta numwe muri mwebwe mpagaze neza hagati y'imigwi ibiri kandi mvuze nti turi bene data sinitaho ibyo sinitaho namba umuntu abihakana ibyo ntacyo bihindura kuri jewe aguma ari mwene data ndafise mwene data kundi umukate urimo pome jewe nkunda urimo serisi ariko sinzoca ntandukana nawe arashobora kurya umukate wiwe urimo pome nanjye nkirira umukate wanjye urimo serize namba nshizemo inyama bita vave y'inka umubi wanjye namba atabikunda yemwe arashobora kubireka murazi ko ibiki ikintu kiri ikintu cy'inyama ziseye zirimo imboga murabizi ikivuguto ndagikunda ndiko ndasaza cyane ku buryo noshobora kubirya ariko ni ariko jewe ibyo nibyo nkunda namba ntabikunda ntegerezwa kubirya ibyo nibyo zorya iby'iwanje ariko aguma ari mwene data ibyo nibyo kandi rero ndakunda ibyo ndakunda gufatanya ariko iyo duciye imirongo nk'uko maze tukavuga tuti oya iri ni dini ryacu kandi tudashaka gukora mu ntoki cyane kuramuka umuntu yaciye iruhande yawe no kuvuga tuti Imana ishimwe mwene data mana we aho niho mutegerezwa kugira ugufatanya namba mutabikoze mucamugira urya muzi w'umururazi nk'uwo nyene abantu bisimuru n'abari bafise hariya kandi mucamukora kurya nyene neza rero rizina ryabo ryari umururazi aba nikorayiti babandanije baba ahana gushika mu bihe by'umwiza igihe cya Luteri cyanze urugero rwa mbere rw'ubuntu umuco mutoya watangwe akumurika hanyuma y'ibyo haje John Wesley hamwe no kwezwa waramuritse gatoye hanyuma haje umubatizo wa mpemu yera hamwe n'abapentekoti basubitse ubugira kandi kwizera kwa base ariko ntibashobora kugumya gutyo kuko bategerezwa kukugira idini kandi rero basubiye kuba abanikorayite ubugira kandi neza na neza icyo bibiliya yavuze yuko bari gukora ubu ntegerezwa kuraba ngaha cyanke nzo nafashe umwanya mwinshi cyane mureke tuje ku murongo wa kabiri cyanke urya iwo ni umurongo w'umunani w'icyenda ni byiza ubu uguhamwa umurongo w'icyenda ubwo ndaza amarushwa yawe n'ubworo bwawe yamara n'umutunzi yo mana we jewe rero ariko abwira ishengero ubu ishengero nyaryo atari ayandi banka abakora ibikorwa by'abanikorayi n'ibitutsi by'abanikorayi abatari bo ariko ari sinagogi rya Satani ubu bariko baridoga barabakene abanyatswe byose bari bafise bubatse ishengero ryabo ritoya nkuko kandi yuko bari umurwi mutoye cyane babataye hanze rya shengero rinini ryabataye gusa hanze kandi ryavuze riti ndazi ndazi yuko mutegerezwa guhurira epfo kwikona muhurira mutuyira duto duto canka handa hariho hose mushobora guhurira kandi ndamaze gushika munsi aho bahuriye banuka munsi y'isi hanyuma bagahura n'ibintu nk'ibyo ndaza amarushwa yawe kandi ndaza imibabaro yawe n'ibindi nk'ibyo ari kurwanya umutunzi muri iyo mibabaro yo mana we mumbwire igihe icyo ari cyo cyose guhamwa kuza ku ishengero ririha inkome biri inkomezi igihe cyose inkome ikomeza ishengero mu marushwa ndaza amarushwa yawe ariko umutunzi kuki wagumye uri kuri jewe uratunze ariko amarushwa yawe ntariko arakubabaza ubu ya mbega mwabonye ubu abanikorayiti bihaye isinagogi bibiliya yavuze ukunga mbega mwabibonye ngaha ku murongo w'icenda aho abo atari bo ari kwa isinagogi ya Satani ishengero ry'ukuri ryari ryatawe hanze abanikorayiti bari bafashe byose kandi aba bataye hanze abantu bari bafise impemu yera rero nicyo gituma aba batari babakeneye namba simuruna muri Aziya bamenye gusa yuko ibintu ibisibo bya barya bamaratiri byari kubarindira bari kunyiganyiga murabona ubu muyani majambiki igihe buno buvugishwa bwandikwa hanyuma burarungikwa hanyuma ishengero ryarabufashe hanyuma babonye yuko nibo bari kwambara ibitsibo by'abamaratiri yemwe bo yemwe byari kubatera gutinya gushika gupfa bari kuburindirira buri mwanya ntibwaje mu gihe cyabo rero birashoboka yuko bamwe muri bo bavuze bati yemwe murazi murazi ndababwira urya muvugishwa yari ihenze Yohana yihenze yaya kuko ntibyashyitse kuri twebwe ngahisi muruna yemwe byari gushika inyuma y'imyaka majana murabona ariko igihe Imana ivuga ikintu icyo ari cyo cyose kitegerezwa gushika no matter you might aho niyo twibaza ukwizera kwacu ngaho nyene ku ijambo ry'Imana Imana iguma buri sigumya buri sezerano nta kuraba murashobora kwiyumvira yuko bizoba buno nyene ariko birashoboka yuko atari igihe cy'Imana kuri icyo ikintu kikugira ikintu kibe ari ku ijambo ryanje rizogenda ntirizogenda ubusa ariko rizoshitsa icyo ryategerezwa gukora Imana ibihe byose zoko baha ijambo ryayo kandi mu gihe cyayo jiza ubwaryo rizoza n'ibyama rero bano ba nubari baba andi ishengero rya mbere ariko muri iryo shengero hariho ibimenyetso byari kuboneka hanyuma mu ishengero gisimuru n'ubu rero bari bambaye igitsibo cy'abamaratiri benshi muri bo bategerezwa kwicwa ubu mureke dufata umurongo wa 10 nk'uko dusoma
the synagogue of Satan
ntutinye bino bintu sinagogi ya Satani ivyo girubabazwe uwo murwaniza girashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwe iminsi 10 wa muyoboka gushitsa kugupfa nanje nzoguhigitsiwe cy'ubugingo manawe
they were told not to fear
bari barabwiwe kudatinya igihe bahamagawe gupfa kubwishengero ryabo ryabo ubu mushika wacu wudu ahari ho hose uri ndizigira yuko ibi bigufasha mushiki wacu wudi yari kwarambwira uwundi munsi ntiyari gutahura igituma bamwe bari gutangwa abandi ntibatangwe hari aho utegerezwa kumenya Imana yabwiye bano bantiti ubu ntimutinye ibyo kuko Satani agira ashiremwo kuko aba nikorayiti biteguriye ibyo bigira bize kandi bariko baraba sunikira muri ibyo kuko nzobareka te kubwanje ariko nzobaha igitsibo cy'ubugingo kuri wa munsi rero ntimu ubu murabe yapfutse ubu nimba muraba neza nk'uko nsoma uyu murongo mureke ndawusome kandi ntutinye bino bintu by'ubwira ubabazwe umurwaniza agira ashyire bamwe muri mwebwe mwibohere kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwe iminsi 10 wa muyoboka gushitsa kugupfa mbega wabonye yuko atari gushitsa si ugushitsa mu rupfu ariko ku rupfu murabitahura kera wamuyoboka gushitsa kurupfu murabona kandi bagumye bayoboka rero yavuze ati satani wabonye neza wowe uwo iwe yakarakaje ko yabikoze rero ino sinagogia satani yari abanikorayiti byo turabizi sivyo hanyuma ryari dini ubuherezi bwari ko burashirwa hejuru goba baje aba bantu kandi bategerezwa kuba bizigirwa ku butumwa bwiza gushika kugupfa mwabonye neza umunsi mukuru w'ubugeni ese gushika urupfu rubatandukanije ariko ku rupfu rutandukana murabona ubu nakushika bitandukanye rero babaye abizigirwa kuri Kristo gushika ku rupfu ntimupfane nabyo ntimutinye kuko nzobaha igitsibo ubu iyi minsi icumi bivuga ngaho iminsi icumi umunsi umwe muri bibiliya ni umwaka umwe hanyuma iminsi icumi yari imyaka cumi ya nyuma y'intwaro ya Diocletian uwo yari umwamaganza bami abandi bamahambaye yaganje mu ya nyuma rero hariho abami baganza abandi baganje mu gihe cy'ishengero ryo muri Efeso kandi rero ndizera yari umwe kandi uyu Diocletian ngaha yari uwa nyuma yaganje mu myaka cumi ya nyuma kandi yari umwicanya asumba bose yagiye hamwe n'ubu murwi hanyuma bisha abakristo kandi babishe babaturiye bakoze ikintu cyose kandi babaye imyaka cumi y'ubu sesa amaraso bikabije kandi igihe cyiwe cy'inganji yiwe yari kuva muri amajana atatu na kabiri gushika amajana atatu na cumi na kabiri ibyo byaheraheje igihe cy'isi muruna n'ukuza kwa Constantine kandi yaje mu mwaka wa cumi na kabiri niho Constantine yaje iyo yari iminsi y'imibabaro kandi byatanguye na Nero hanyuma birarangirana na Diocletian kandi byatanguye na Nero hari nk'umwaka wa 60 inyuma ya Yesu Kristo igihe Nero yafata ubutegetsi rero umurongo wa 11 n'isezerano ubu turaronka uwo imbere yawe yuko tugara uri n'ugutwi niyumva icyo mwema abwira amashengero unesha nta rupfu urupfu rwa kabiri ruzomugira rero ngira mvuga ikintu kinaka ngaha kugira nimba ndabyiyumvira mu mutima wanje hanyuma sindabivuge rero ndi munyindyarya murabona nshaka murabe neza ikintu kinaka ngaha muri ibi byanditswe kandi ndabona ni kimwe mu bufindo buhanitse cyane kuri jyewe gushika menya ibyo ari byo rero mureke tubusome neza ubu murabona uri n'ugutwi mu yandi majambo ufise ugutwi ko kumva murabona kuruguruye kuri mpemu niyumva icyo mpemu abwira amashengero ubu murabe iki kintu nyine uku guhamwa n'ikintu cyose kiraje igice cyawo cyose gikwiragiye muri buri shengero amashengero mpema bwira amashengero unesha mugira ihe shengero ryabanya efeso ego ni byiza simuruna ego yose unesha mu mashengero yose ntacyo urupfu rwa kabiri ruzomugira iki ku unesha mu ishengero rya Laodikiya unesha abanikorayiti unesha ibintu by'isi unesha aya madini unesha ubu buherezi unesha ikintu icyo ari cyo cyose cy'isi hanyuma azokwiheba kandi azokunda Yesu urupfu rwa kabiri ntacyo ruzomugira kuki arafise ubugingo budashira ubugingo budashira ntibwopfa Yesu yavuze ati uwumva amajambo yanjye afise ubugingo budashira kandi ntazo pfa nzomutura ku munsi wa nyuma rero mugira hariya benshi batemera ibi ariko nshaka mwiyumvire neza cyane imbere yuko guhitamo murabona ngira mvuga ikintu kinaka rero icyo nicyo gituma ntizera yuko ko hariho umuriro uhoraho ntihobaho umuriro uhoraho kuko nabaho baye umuriro uhoraho rero wamyeho ibihe byose kuko ubuhoraho hariho ubugingo budashira bumwe gusa ubwo nibwo turiko turwanira twese kandi nambutsoshe ibihe byose n'ibihe bidashira rero uzoronka ubugingo budashira Isha.
Eternal hell.
And the Bible yari imana Isha. Ntiworo nk'umuriro uhoraho. Kandi bibiliya ivuga neza yuko umuriro waremwe kandi nimba wararemwe suhoraho. Ikintu cyose gihoraho ntikigeze kiremwa cyaneho nigihoraho. Kandi bibiliya ivuga yuko umuriro waremwe kubwo umurwanizi n'abamarayika biwe. Umuriro wararemwe suhoraho. Kandi sinizera yuko umuntu azohamwa ibihe bidashira. Nditera yuko Bibiliya yerekana neza ngaha yuko unesha ntacyo urupfu rwa kabiri ruzomugira. Ubu rupfu, ijambo urupfu rivamo nibi ni ugutandukana. Rero igihe dutandukanye n'Imana mu cyaha tuba dupfuye, niko Bibiliya yavuze. Turi kure y'Imana, nta migenderanire twapfiriye mu cyaha n'ibigabitanyo. Turi kure y'Imana n'abayo. Kandi rero igihe twakira Imana tukaronka ubugingo budashira, turi abana biwe kandi igice cyiwe. Umuhungu wanjye muto hariya Joseph ni igice cyanjye, sindabicona icyo yokora. We noshobora arashobora kuta nimba nari umuntu atunze cyane nkaba mfise irage ryinshi, yoshobora ara kwa ikintu cyose. Ariko aracyari umuhungu wanjye, we ni igice cyanjye, atangeka ni igice cyanjye. Rero sinshobora kandi kumwihakana gusumbya uko nshobora kwihakana jewe ubwanjye, kuko ni igice cyanjye. Igipimo cy'amaraso kizokwerekana yuko ari uwanjye. Murabona kandi igipimo cy'amaraso cyerekana nimba uri uw'Imana cyangwa utariwe. Murabona, muri abana b'Imana kandi mufise ubugingo budashira. Ariko ubugingo bukora icyaha, ubwo bugingo buzotandukanywa. Uko ni ukuri rero ntibuzosubira kubaho. Ubu murabe, ikintu cyose gifise itanguriro gifise n'iherezo, kuko ikintu cyose gifise itanguriro nticyaremwe. Ariko Imana ntiyaremwe, yamye ari Imana, nta hantu na hamwe yaremwe. Kandi uburyo bwonyine dushobora kuronka ubugingo budashira ni kuba igice cy'uko kuremwa. Imana ishimwe. Yo, nimba twobubona, murabona icyo mpemugera gukorera. Ni mpemugera umuremyi ubwiwe. Imana Data mu ijisho ya mpemugera yitwa mpemugera, kuko yari mu mubiri witwa Yesu, umwana wiwe, yuko yaremye Yesu umubiri. Icyo nicyo gituma yategerezwa gupfa. Imana yabaye mu mubiri w'umuntu, kandi akaremangingo karamenetse, kandi ubugingo buvuye muri ako karemangingo garutse. Nicyo gituma ubusenga ashaje ashe mu isezerano rya kera ntiyashobora kugenda, yajyana ka kwa gucirwa ko iteka nyine yari afise igihe yashika. Ariko mu isezerano rishaje Abaheburayo bavuga ko kuko uwubyitangirira maze guhamuntu mwa rwose rimwe ataba akigira umutima urimwo ijwi rimwagiriza icyaha. Rero isezerano rya kera bazanye umwagazi w'intama yarambitswe hasi, bashyira ibiganza byiwe kuri wo, ubusenga umuhererezi yakata inzozi, hanyuma ukuvirirana kw'amaraso kandi yumva ukwabira kwawo, maze urapfa kandi yumvise umubiri wawo mutoyi udadaraye, hanyuma cara urapfa. Yaramenye ko yotegerejwe kuba ariwe umwagazi w'intama wafashe ikibanza cyawo. Umuhehereze yashefashe amaraso ayashyira ku gicaniro, n'umwotsi uraduga, kandi ryari isengesho ry'ukubabarirwa kubwo. Kandi burya buzima bwa kirya gikoko ntibwari gushobora kugaruka ubugahura n'impwemu y'umuntu, kubera ari impwemu y'igikoko. Ubuzima bw'igikoko n'ubuzima bw'umuntu nibwo ushoboye kubikora. Ariko igihe nicyo gituma yajananye icyifuzo kimwe cyo kugabitanya. Ikintu kimwe byaje mu gukora ubusambanyi no gutangwa kw'ikimazi cyiwe, kandi hagaruka cya kintu nyene mu byiyumviro byiwe. Uko no kuri, ariko hani y'ubusenga, yo shengero ry'Imana, nimucikwe niba ubusenga iyagendera mu kuri k'umwana w'Imana no mu kwizera agashira ibiganza byiwe kuri we. Yo mana we, mwitegereze mu nyonga hiwe, yaciriwe kwa mate mu maso hiwe, amaraso anajojota ava mu nyonga hiwe. Ababara cyane no kuvuga ati, mana yanje, mana yanje, ni igiki kikumpebesheje? Yo mwene Data, hamwe wobona ikiguzi cyatumye agupfira nubwo yariwe Emmanuel Imana ipfa mu gishingo cawe hanyuma habaye iki ubusenga rero igihe harya kajya karema ngingo kameneka mu mwana w'Imana ni giki cyari kigeze harya karya karema ngingo uri giki urakarema ngingo gatoya kava muri umuso wawe umugore ntafisa karema ngingo gatanga amaraso ku mwana umugore atangira igi ubundikira ategerezwa gutwara irigi ariko amaraso ava mu mugabo nico gituma umwana ahabwa izina rya se hanyuma rero ariko umugore yubakanye n'umugabo afata izina ryiwe ku bw'abana acahinduka ubundikira umwana uwo abyara ku bw'uwo mugabo ariko nk'uko nabivuze inkoko kazishoboye gutira igi ariko mu gihe itigeze ihura n'isake nizobera gura ibyo nibyo navuze nico gituma dufise amashengero menshi y'amategeko ashaje kandi akanya uyu munsi barafise iciyumviro c'ubunikorayiti barafise umurundo w'ibyari byuzuye amagi yabotse kandi ntibazokwizera baberagura kuko badafise woshobora gukora icyo ari cyo cyose kuri bo mu kubita mbasenyeri abadiyakone n'ibindi byose ntibazokwigera bizera ibimenyetso bizokurikira bizera kuko batamenyenwe n'umugabo Kristo Yesu namba utigeze ugaba uri kwa numugabo w'inko mezitsi imana igihako karema ngingo akameneka hariya ikaruvario kandi ubwo bugingo bwari hariya Yehova mutoya yo byasa nkibikubita urazi bose barondera ikimenyetso sivyo uwari we wese avuga ati yo nyereka ikimenyetso mu yudavuze ati nyereka ikimenyetso reka nguwe ikimenyetso igihe kimwe imana yaraguhaye ikimenyetso basabye ibimenyetso Isirayeli yasabye ibimenyetso yabari umuhanuzi ati nzoba ikimenyetso horaho inkumi zosaminda inkumi saminda kandi zobyara umwana w'umuhungu amina nazokwitwa Emmanuel Imana iri kumwe natwe ikimenyetso gihambaye kitari bwigere gitangwa igihe Imana umuremyi w'ijuru n'isi yaremye imishwara arayizuba aha gaze hariya ku musozi porama kandi yihweza ikirere kandi urashobora kubona umuco mu kiringo cy'imyaka imiliyoni ijana na mirongo ibiri ibyo biri ku birometero byo ku isi na hakurya y'ibyo haracyari ukwezi n'inyenyeri n'amasi kandi yabiremye byose yabishyize mu biganza byiwe nk'uko ego kandi uwo muremyi ahambaye yahindutse umucunguzi wanje byaje mu karema ngingo gatoya ntibiciye mu mugabo ariko bije ari byera ku bw'umugore kandi yafashe umurenda mutoyi w'umugore aca yihindura ubwiwe inzu ntoya yo kubamwo yo byotegerejwe kuba ari ibihambaye Yehova hejuru y'umukwi w'ifumbire mu kigega n'ukuboroga Yehova mu bwato bw'inka icyo nicyo kimenyetso gihoraho bamwe mu bantu b'abakuru Yehova Imana umwana mutoyi arira haleluya mu ruhongore rw'umunuko kandi rero twiyumvira ko turi abantu banaka bagaciro zibira amazuru yanyu niyanywa izogutwara hanyuma tubandanya kwiyumvira yuko turi abantu bagaciro kandi Yehova aryamitswe mu ruhongore akumurundo w'umwavu arira nka mutoya umwana mutoya wese byotegerejwe kuba ari bitangaje icyo ni kimenyetso yavuze iti nzobaha ikimenyetso gihoraho icyo nicyo kimenyetso cy'ukuri Yehova yakina nk'umwana w'umuhungu Yehova yarako aho babazira yabazi ibiti nk'umubaji haleluya mana we yo mana we Yehova yotsa ibirenge by'abarobyi nzobaha ikimenyetso yo ariko dutegerezwa kugira umunyedini murabitsi afise amakanzu kandi n'imigozi yose amakoro hanyuma murabona yo nzobaha ikimenyetso gihora Yehova ahagaze mu rukinja bamucira kwa mate mu maso hiyo Yehova yamanitswe aramenya mu mubiri hagati y'ijuru n'isi yarashinyaguriwe biteye isoni ku musaraba turafise isanamu yiwe hariya afise igitambara gitoya kuriwe atankeka n'umubumbyi yakoze ibyo baramutonaguye bamukoze isoni yo uwo murwi w'indyarya igihe iyo saha ishitse iki ni igihe cy'umuntu igihe cy'umwami cyegereje Yehova gupfa yego nta cyabaye Yehova ugusenga nta cyabaye uko ni ukuri bitegerezwa kuba ari bitangaje icyo ni ikimenyetso gihora icyo ni cyo kimenyetso abantu bose bamenye hanyuma y'ibyo arapfa Yehova rapfa nuko isi yicitangura gutigita oh mana we hanyuma aratuka avuye mu mamva maze atutwa hejuru Yehova agaruka mu ishusho yambwemu yera kuba mu ishengero ryiwe hagati mu biwe Imana ishimwe Yehova agenda mu ishengero akarobanura ibyiyumviro by'ubwenge Yehova akiza abarwaye Yehova avugira mu kanwa gushika mu muntu atagize ukwigenzura bwe Yehova yagarutse mu cyongereza no kugisobanura urashaka ikimenyetso amina uyo Yehova yagiye ku mugore w'umusamariya w'umusambanya aramutuza amukuye aho yarari hasi aho nimbwa zitashobora kumwitegereza aramwoza nka sheregi maze amuha umutima utunganye nk'ishurwe yo mana we Yehova yafashe ingore gwirambaraye hariya mu ibarabara n'isazi ku munwa wiwe wose amuhindura umuvuga butumwa amaraso ya Yesu Kristo yaratwogeje igihe yari ku isi yagiye mu gisagara gitoya gishoboka no mu bantu b'intehwa kandi bamuhaye izina rikengeretse uko n'ukuri bari bamufashe nabi maze bamwita izina ribi cyane ryashobora kwitwa Belzebuli umurwanizi bikeya bashoboye kumuha umwana w'umuntu yarabimuhaye ariko Imana yaramutsuye kandi yamuhaye intebe y'ubwami hejuru gushikaho ategerezwa kuraba hasi kugira rabicuru amina Imana ishimwe kandi yamuhaye izina ririkayane mazina yose yo mu isi nayo mu ijuru kandi umuryango wose wo mu ijuru no mu isi wahawe izina ryiwe icyo nico umuntu yamwiyumviriye ko icyo nico Imana yamwiyumviriye ko yo mana reke byiyumviro byanje bibe nk'ibyawe data yego mugenzi yo izina ry'agaciro rero unyitera wese afise ubugingo budashira ubu namba hari ishusho y'ubugingo budashira kandi ukabwakira kandi turi ko turaburondera biciye muri Yesu Kristo ubwo nibwo bugingo bw'Imana nuko igihe karya karimangingo kameneka ku mwana w'Imana kandi uwo Yehova mutoye yari yaboshwe imbere y'uyu muntu yitwa Yesu igihe muri we hagerera kunegesera kw'Imana mu mubiri kandi ubigihe twamenye twemeye ayo maraso kubwo guharibwa ibyaha byacu uyo mpemu yamyeho atari mu muntu ariko mu Mana Mana ishimwe Bibiliya yavuze ita maraso y'Imana umuntu munaka yavuze ati uribuka we ntugire icyo uvuga ku Bayuda kuko yari umuyuda ntiyari umuyuda cyangwa umunyamahanga yari Imana uko niko nukuri yari umuremyi wa maraso Imana yagiza ayadasanzwe yaruwayo ubwayo kandi biciye murayo maraso yaremye turayemera nkayatwenza kuko yadupfiriye ako karemangingo kamenetse kazanye mpemu yera kuri twebwe kandi ubu tukaba turi abahungu n'abakobwa b'Imana biciye mu kuvyuka kwa mpemu yera hanyuma ubuzima bwari mu mwana ubwo tutari dufise kuva ubwa mbere canke ubwo tutige ze turonka gushitsa kumuhero nubwanje kandi nubwawe akubwo ubuntu bw'Imana muri Yesu Kristo ngibyo ubu muriro turabigaruka ko mukanyanda kubarira yuko hadashobora kuba ndizera ibyo muriro wa Gehinom ego mugenzi bibiliya yarabivuze ko ibikiyaga cyako muriro rero ariko ibyo ntibishobora kuba ibyi ntushobora kuba uhoraho wotegerejwe ko bibiliya ntiyigera ivuga ko ari uwe bihe uhora ivuga iti ibihe bidashira muriro ntuvuga ijambo uhora ivuga nibihe umuriro havugwa ibihe nibihe umuriro rero uteguriwe umurwanizi n'abamarayika bi umuriro w'ibihe byose atari uzokwamaho rero inyuma burya bugingo bushobora kubabatswa hariya kubwa ibikorwa bya nyabwo mu kiringo cy'imyaka miliyoni 10 nungo ndabizi byose simenye iki gihe nibihe byoshobora kuba mu nyonga z'Imana bishobora kuba iminuti 5 bishobora kuba imyaka miliyoni bishobora kuba imyaka miliyoni 10 ariko hazobigiha ahubwo bugingo butso herengetera ngibi byo bibiliya yavuze murabona unesha ntacurufugwa kabiri uruzomugira urufugwa kabiri no gutandukana n'abakunzi bacu tuja mu nyonga h'Imana ntitwigera tuva mu nyonga hiwe murabona ubu namba hariho urupfugwa kabiri rero rwotegerezwe kuba urupfugwa ubugingo kandi rero unesha isi canka neshi byizi afise ubugingo budashira kandi ntacurufugwa kabiri uruzomugira nibyo ubugingo budashira ariko umunyabya bibiri yivuga iti umugore yihaye kwifuza abapfuye ahagaze sibyo
that right?
Umuntu akora icyaha ni wazopfa. Gupfa ni iki? Gutandukanye na rwose utakiriho ukundi. Murabona rero cyakuweho, nibyo cyakuweho, nta kintu kikirimo. Bizotwara igihe kingana iki? Bizoca mu nzira byazananye, kandi bizoshika ahantu aho ata kintu na kimwe kiba kigisigaye. Bizosubira gusa kuco byari byigeze kuvamo. Twoshobora gufata karemangingo tukamanyagura ako karemangingo mu akandi karemangingo, mu kandi karemangingo kugezaho twoshika ku karemangingo ka mbere mu manyu yako karemangingo. Rero muronka ibiyigize by'amaraso, mushika kumbigize amaraso bitandukanye, hanyuma rero mugashika ku gace gatoya muri ako karemangingo. Ubwo n'ubuzima ntibashobora kubitora, nta na kimwe babiziko. Rero ubwo buzima amaherezo buzoshika ahantu aho butazoba bukiriho ukundi. Ibyo babigize ubwo buzima, ibyo ari byo byose, sinizera ko hari ibintu bibugize byoba ari bya mpemu. Hanyuma rero muri ibyo amaherezo bizokwitandukanya rwose, ntibibe bikibayeho ukundi. Ibyo nibyo Bibiliya ivuga, ita umuntu akora icyaha ni wazopfa, kandi abanesha muri ibi bihe by'ishengero ngaha urupfu rwa kabiri ntacyo ruzobagira. Umubiri urapfa ubwa mbere hagakurikira ubugingo, maze ntibuzoba bukibaho ukundi. Murabona ibyo ni muri itera yuko ari Bibiliya ibivuga. Rero mwimuke namba umuriro ari uw'ibihe bidashira. Rero Bibiliya irihenda igihe ivuga iti umuriro araremwe, kandi rero namba umuntu azoshya ibihe bidashira mu muriro. Rero yotegerejwe kuba afise ubugingo budashira kugira ngo abe yumva, kugira ngo ashe. Sivyo, none ubugingo budashira buriho mu buryo bungahe? Hariya bumwe, nibyo ubugingo budashira bumwe gusa. Rero ntimugende muvuga muti mwene data Branham ntiyizera umuriro. Mwene data Branham yizera umuriro. Bibiliya yigisha yuko hariho umuriro akuryanye na tankeka, hariho ahantu n'ubuhuruhukiro, hariho ahantu ho guhanirwa. Kandi Imana tankeka izotuma umuntu akora icyaha kuri yo ahanwa. Kandi kubwo kwangwa Yesu Kristo nk'umukiza wanyu atankeka, muzobihanirwa. Ariko muzobaho igihe mutazoba kiriho ukundi. Ariko none muzofata amamiliyoni angahe y'imyaka kugira ngo musubire kuri ibyo? Sindabizi, ariko rimwe na rimwe ubu umuntu ugira igihe kugeza uvutse ubwa kabiri, niho ubu umuntu ahoraho. Kandi uburyo bwonyine ushobora kubironka ni ukugira igice cy'Imana muri wewe, kuko yo ari ubugingo budashira. Murashobora kubibona atankeka. Uri n'ugutwi niyumva icyo mpema abwira amashengero. Ndamukunda mweho. Nezerejwe cyane no kugira ubugingo budashira. Ntacyo kintwaye na gitoya, kuko ubu dufise ubugingo budashira. Kandi ndabizi, kandi ndizi igihe yuko umuntu wese azoburonka twese. Irene ko yari afise icyanditswe ngaha kuri Irene ku vyerekeye gusoma aka kahise, yuko igituma Irene yatowe ari uko yari afise ibimenyetso by'ishengero rya Pentekote ry'inkomoko byamukurikira. Rero namba Imana ni bangahe bizera ku ishengero ritangura kuri Pentekote? Ni byiza. Ni bangahe bizera ku Imana yemeje ishengero kuri Pentekote? Ni byiza mugenzi. Rero namba iryo ryari ishengero ry'Imana rya mbere, kandi ari ryo yise ishengero, kandi ari we umuzabibu. Twebwe turi amashami, umuzabibu uramutse uzanye irindi shami rizoba iki? Irya Pentekote gome. Rero nkumbure atari ku izina, rero turafise amazina ya Pentekote, ariko ayo ntacyo ari kiruta Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentekote. Iryo ntacyo bivutse. Murabona ni izina gusa, ariko mu gihe ufise ubugingo bwa Pentekote mu mutima wawe, Pentekote mu bugingo bwawe biguha ubugingo budashira. Rero Imana yagusezeraniriye yuko urupfu rwa kabiri atacyo ruzokugira, yuko ufise ubugingo budashira, kandi urupfu rwa kabiri atacyo rushobora kukugira. Urabona ufise uri ntimukababaze mwemu yera w'Imana. Rero ntimukamubabaze mu gukora ibintu bibi, nimwabikora muzovyishura, kuko Bibiliya ivuga iti ntimukababaze mwemu yera w'Imana yabashyiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa kwanyu. Sibyo, ntimukababaze mwemu yera yo uzoba ari umunsi w'igitangaza, igitondo kimwe muri bino bihe, kwerekana yuko izuba rizoba ku isi hose. Babiri bazoba bari mu murima, maze ntorumwe, kandi babiri bazoba bari kugiye buriri, maze ndetse hanyuma ntore umwe murabona hamwe hazoba mwijoro urundi ruhande habe umutaga hazoba izuka ku isi yose hirya zamurwa inzamba y'Imana izovuga kandi umwe wese muraba muri rino shengero ritoya ngaha hamwe mbere n'urya mugwe mutoya waciye hari yamaze usohokere hano igihe yankumi igihe yabona ku isaha y'indwi yuko ubu mwibuke hari inkumi indwi ivyo n'ukuri canke nshaka kuvuga inkumi zitanu zasohotse inkumi icumi zasohotse gusanganira umwami batanu bari bafise ubwenge abandi batanu bari bijuju ivyo nivyo kandi ubu mu masaha hari amasaha ndwi kandi ku iherezo y'isaha y'indwi bamwe basinziriye kuva iyi saha iyindi n'irye isaha y'indwi hariho ijwi ryumvikanye riti ehe muraba umukwaraje mugende mumusangarire niho bavyuka hanyuma barategura amatara yabo kandi aba bandi bose babyutse ngayo ico ki nikizoba ari gihe ciza yo twahora turirimba indirimbo ntayo tuti ni gihe ciza kuri wewe Yesu kuntu ari gihe ciza kuri jewe nimba twese twiteguriye guhura na Yesu uri umwami wa Yesu kuntu kizoba igihe ciza ngaha mureke turabe nimba twoshobora kunyiririmba nga igihe ciza kuri wewe igihe ciza kuri jewe namba twiteguriye guhura n'umwami wacu Yesu kuntu kizoba ari gihe ciza mbega ntikibizoba bihambaye yo ntibizoba bihambaye hariya nta mitwaro tuzoba twikoreye tuzoririmba twidegembye umutima wuzuye umunezero yo mbega ntibizoba bihambaye hariya nibangahe muri mwebwe bazi yuko muzoshika muhira nibangahe muzi yuko muza gusohoka hanze y'uwo muryango ntimubizi nibangahe bazi nimba musohotse muzosubira kandi kwinjira ntimushobora kubivuga rero ntimureke rino joro ripfa ubusa mureke imana muri iri joro kuko rino joro rirashobora kuba rya joro utegerezwa kuronka umwanya cyangwa amahirwe urinde uko ari ko biri kose wapfuye hehe uri kuraja hehe igitabo cyonyine mwizi kishobora kukubwira ibyo ari byo n'iyi bibiliya yahezagiwe ngaha kandi n'iyi bibiliya twizera iyi niyo mana twizera kandi namba utari burya mugenwe muri uyu murwi mutoya ngaha uyu munsi wugarijwe na za nemera n'amadini n'ibindi nimba utari muri urya mugwe mutoya ubu mutegerezwa kwiyungana rino shengero umuntu utegerezwa kwiyungana ikintu icyo ari cyo cyose utegerezwa gusa kuvukira muri burya bwami ubu nimba mushaka gufatanya n'abametodiste ababatiste abapresbite ahariho hose mushaka birabaraba murabona mwifatanya n'uwo ari we wese mushaka ariko ndababwira ikintu kimwe igihe muvutse ubwa kabiri murazi inyoni z'amababa amwe mana we umuntu umwe yarambajije igihe kimwe yavuze ati mwene data Branham wabwiye abantu uti subira mu ishengero metodiste navuze nti ego niwabasohora hanze ntahantu bazoja rero tuzobona ni byiza mugaruke ntuzoba umwanya muremure bazoca bagaruka ubugira kandi murazi igihe kimwe muri Nowa ubwata ahantu umutekano Nowa hariya hari umwuzure munini yabari kuraza hanyuma Nowa yasohoye igikona mu bwato hanyuma acaciye kigenda kuraba hirya no hino kuki yarahagijwe kuko kuva kera cyari ikiryi byapfuye acashobora kuguruka kuva ku kintu capfuye kimwe hanyuma kikyarya iyi nyumbu kugira cyutsu zinda hanyuma kikaja hariya kuri iyi ntama ishaje no kurya kugira ngo yutsuzu zinda yacu hanyuma ikindi kintu aho hariho ibintu byapfuye bitandukanye biri ngaha hasi rero igikona kizokwicara harya hanyuma kivuga kiti yemwe ndiko ndanezererwa cyane kivuga gusa ariko igihe basohora inuma hanze yari afise akamere gatandukanye wa munuko ntiyashobora kuyihanganira kuki inuma nta ndugu ifise niyo nyoni yonyine idafise indugwe ntiyashobora kubimira rero icyo ikintu cyonyine yari gukora kwari ugusubira inyuma mu bwato hanyuma igakomanga ku rugi nimuja ahantu hose mushaka ikintu kimwe gusa ndiko ndabasaba gukora ni ukwinjira mu bwami kandi ndazi iyo muzoja muzoshobora kubyihanganira ukundi mwene data tuzovuga uti narajabutse umurongo utandukanya nasize iyi si inyuma yanjye yego mugenzi nibyo rwose yo bari bakoraniye mu cyumba cyo hejuru bose bariko barasenga mu izina ryiwe babatijwe na mpemu yera kandi inkomezi zo gukora zaraje rero ibyo yabakoreye urya munsi azobibakorera namwe ndanezerewe ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo mweho umwe muri bo ndi umwe muri bo ndanezerewe ndanezerewe ko nshobora kuvuga ni umwe muri bo haleluya umwe muri bo ndi umwe muri bo ndanezerewe ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo ni bangahe banezerejwe n'ibyiri joro yo mana we ingo mwene data urondere uyu muhezagiro uzokoza umutima wawe uzotangura kuvuza inkengere z'umunezero kandi uzokumitsa ubugingo bwawe bururumba yo mu mutima wanje harurumba ubu yo izina ryiwe rihimbazwa ndanezerewe ko nshobora kuvuga umwe muri bo umwe muri bo ndi umwe muri bo ndanezerewe ko nshobora kuvuga umwe muri bo haleluya umwe muri bo ndi umwe muri bo ndanezerewe ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo ubu mu gihe turirimba umurongo ukurikira nshaka muramukanye nk'uko mubikora buri joro abametodiste bose n'ababatisita abapresibiteriya muramukanye kandi muba abagenzi bikwiye gushikaho wohe kenya iciyoco ry'ubundi nambe ubishobora ubu bagusa w'ukuri mugenzi w'ukurikire ari mwiza ubu mu gihe tuyiririmba ndi umwe muri bo umwe muri bo ndanezerewe ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo umwe muri bo umwe muri bo ndanezerewe ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo nubwo abo bantu batishyira hejuru canke bishimire ukuvugangwa mu isi bose bararonse pentekoti yabo babatijwe mu izina rya yesu kandi baravuga ubu ahantu hose ko ubushobozi bwiwe buguma ari bwa bundi nyine ndanezerewe ko nshobora kuvuga ubureka tuyiririmbe nyakuriririmba yo umwe muri bo umwe muri bo ndanezerewe ko nshobora kuvuga umwe muri bo haleluya umwe muri bo umwe muri bo ndanezerewe ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo mbega mwoshobora kuba umumaratiri kubyiwe hamwe nabo muri simuruna mbega bishitsaho mwotegerejwe guhangana n'urupfu canke guheba mbega mwohangana yego mugenzi we mana byoba ari ibintu binezere yego mugenzi uko niko nshaka ko kugenda neza muri arutari ibyo ni byo nariyumviriye ko nabironse kandi ko bari bagiye kubironka mu budagi ngaha ntagiye gihezeyo bari bagiye kundasa n'inkoho ikora mu ijoro kandi abasoda n'abadagi bose barirutse baza gufata ibirindiro iruhande yanjye maze barankingira nkakurya nariyumviriye nti mbega ikintu gihambaye gupfira umwami wanje hano nyene ku rubuga yo mana we mbega ikintu gihambaye yemwe mundeke ndabaririmbira akaririmbo gatoya mbega ndashobora murafise umwanya wa gatoya ni vyiza cane sinshobora kukaririmba ndakavuga yo namye nshaka kuririmba kandi umunsi umwe muri iyi minsi igiye ku muzoja shika mu nzu yanyu nziza y'igikundiro hariya hejuru muri paradiso hariya ku mpera y'ishamba aho rusene kretsh nanje tuzoba turi muri uku guhiga muzi hariya ku mpera y'ishamba hariho akazu k'imbaho hariya nk'uko mwene data nevira akaririmba neza cyane ati nyubakira akazu k'imbaho mu mfuruka nariyumviriye ko yariko aravuga ku kibanza canje mu gihugu c'ubwiza kimwe muri ibi bitondo igihe muzosehe muzosohokera imbere y'umuryango muniniya hariya maze mukaraba hirya no hino nkakurya hariya mu mfuruka mwumva umuntu akana akaririmba ubu butubuntu butangaje ukuntu ijwi riryoshe ryahaye agakiza umutindi nkanje uvuga uti yemwe imana iheze agiga umuhizi mwene data Branham yaheze nguyu ndamwumva ahagaze hariya ubunye naririmba ubu buntu butangaje n'ubuntu butangaje bwanzanye ngaha ivyo nivyo bucoco tamaraso ego iyo niyo mpamvu nigisha ibi bucoco tamaraso ubu butumwa bwiza bwa mpemu yera bucocota amaraso amaraso yabigishwa bapfiriye ukuri ubu butumwa bwiza bwa mpemu yera bucocota amaraso abambere abambere bapfiriye integuro ya mpemu yera yari Yohana umubatizi ariko yapfuye nk'umugabo hanyuma haza umwami Yesu baramubamba yigishije yuko mpemu yohaye agakiza abantu abakura mu cyaha hariho Petero na Pawulo na Yohana w'Imana barahebye ubuzima bwabo kugira ngo ubu butumwa bwiza bushobore gukayangana bavanze amaraso yabo nk'abahanuzi ba kera kugira ngo ijambo ry'Imana ry'ukuri rishobore kuvugwa mu bugororotsi hariyo ubugingo munsi y'igicaniro aba bamaratiri busemerera buti hasigaye igihe kingana gute kugira ngo umwama hane abo bakoze ibibi nimwumvirize n'ingoga ariko hagiye kuba benshi bazotanga amaraso y'ubuzima bwabo kubw'ubu butumwa bwiza bwa mpemu yera n'uruzi rutukura biracocota amaraso ego biracocota amaraso ubu butumwa bwiza bwa mpemu yera buracocota amaraso amaraso y'abigishwa bapfiriye ukuri ubu butumwa bwiza buguma bucocota amaraso yo hagiye ku
Yea, I say unto thee, my people, as the servant of the living God hath brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour hath fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I prayed the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, for I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my word, saith the Lord. I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
Amen. 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 I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day. I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart from foolishness, that thou should put these human ways away from thee, that thou should turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me and serve me. Thus saith the Spirit of the living God.
Amen. He that has an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
Amen. Amen. Amen.
I love you. If you have never loved him before, He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the church.
Kandi yaguza gakiza kanje. Fugiti karuvariyo. Data wo mu ijuru nk'uko ubona abantu tatu bahagaze, ewe Mana, ndagusabye kubagirira imbabazi Uhoraho no kubaha imbabazi mu cyaha cyose n'agakiza, emu yera mu buzima bwabo, ku buryo urupfu rwa kabiri ataco ruzobagira. Batahuye Mwami iri joro mu gihe bahagaze nga yuko hariho ikintu kinaka kiri hafi kuba. Emu yera yarabagabishije kubona mwemu yera amanuka hagati mu bantu kumubona akora neza bijyanye n'ibyanditswe. Ubu butumwa butati imbere yo kurangiza, ewe Mana, ubu butumwa buri mu muntu. Ubu Data, turagusabye kugira imbabazi, ureke irya mpemu y'igiciro igume hagati yabo. Ese twomwubaha Mana ubituronse, ufate ubu bugingo mu mutekano wawe Data. N'ibyamwa by'ubutumwa iri joro, kandi n'ubutumwa buvuye kuri mpemu yera yariko aravuga hagati muri twebwe, kandi turasaba Mana Data yuko woba hamwe nabo iminsi yose y'ubuzima bwabo, kandi se mu isi itaragira iherezo. Ese twohura nabo hariya bakijijwe n'amaraso n'ubuntu bya Kristo. Turagusabye mu Data, ubututse mpemu yera wawe, kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Imana ibahezagire bene Data. Nuri hafi y'abo bantu bari bahagaze, abakristo abaramutse mu gihe bicaye, mubahe mubipfuritse umuvuduko w'Imana. Mwabonye ingene mpemu yera yuba hingihe ingene abikora neza kwiherezo bibiri yivugitireka abavuga mu ndibi babe bari canke oya batatu batarenga murabona ubutumwa atari mu gihe nariko ndavuga nariko bwahetse ubuniko bitegerezwa kuba umwe wese yubashe by'ukuri kandi yumvira ibyo mpema avuga rero hashikiki abanyabyaha barahaguruka bakihana yo iyumvire mpemu yera ubwayo ntiyoronka ndetse biciye mu ijambo yaraje kandi arigaragaza ndazi bamwe muri abo bantu bavuga mu ndimi ndatse batatu bose muri bo bavuze kandi ndazi bamwe batanze inziguro ndazi ku bugingo bwabo butsiri icaha imbere y'Imana mwene data Neville hano umwungere wacu umwungere w'umubatiste n'umwungere w'umumetodiste yicaye hano yaronse mpemu yera jini neza hano mwene data Jackson uwundi muvuga gutuma umubatiste yaronse mpemu yera ibyo nibyo n'ingabire yo kuvuga mu ndimi no kuzisobanura kandi mumenye ingene turonka ishengero buri muntu yubaha Imana ayiriko iravuga murabona ingene ipfutse gusa neza na neza bijanye na Bibiliya rimwe ubutumwa budashitse mu ntumbero neza na neza ibivugira kandi irikwiye ntibuzovuga akaremangi akarenga gatatu murabona ibijanye n'ibyanditswe hariya murabona itanga ubwo butumwa ntiyigeze ibuvanga kuko impemu y'abahanuzi yubaha umuhanuzi buri kintu kiriwumva kandi kitekereje rero iyo niyo nzira ishengero ushobora barakuba mu rutonde ubuturi twebwe bantu mushobora kuba hano muvuye hanze mwayumvise ndabivuga nuko bitegerezwa kumera murabona ubutumwa buravugagwa murabona ikivamo birashitse neza ikintu kinaka kirashitse gusa neza na neza nko gusobanura impemu canke iyindi mpemu si gitangaza yo ndanezerewe no kumenya ko ico kintu nyene cashizwe ku rutonde n'uwera Paulo neza hano kitarapfa gushika hano ikiguma ari ca kindi nyene yo ndanezerewe ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo mweho ni byiza rere jo mwicyo risaha imwe tuzomfata igihe carawodikiya kandi n'igihe ca n'igihe cy'ubukwe nshaka muzoze namba mubishobora nacerewe gusa gatoya iri joro kuko nkumbure mpemu yera yavuze n'ibindi bindi ariko kandi ntiburira ni gusa isaha zitatu zirenze ko iminota mirongo ibiri kandi mu bisanzwe ndi hano isaha zine cyangwa zitanu ku bw'ibyo haracyari kare cyane none murakunda ubutumwa bw'umwami murabukunda ndabyukuri kugaburira ubugingo bwanyu Imana ibahezagire bana banje murazi ndabakunda n'umutima wanje wose kandi rimwe na rimwe igihe mpemu yera agende yakaka byumvuko niko ijambo rimeze rikarishe nk'ubugi bw'inkota zibiri rikata ibiki bigenda iby'imbere ibyo hanze ibyo ari byo ahari ho hose ariko ibyo nibyo bidukeba ugukebwa gukata igihe cy'umukino cy'umubiri ibintu tutogerageje gukora rero ndashaka yuko mwitegereza mwarumvise mpemu n'usobanuro mwijoro hagari kubwo busazi ibyo birakeba bimvuga kuri twese turavuye ku murongo ariko Imana iraza ukuntu idukata intege nke zacu ntibikora neza na neza irabikora nda bikengurutse mweho gute uburi umupfutsi w'inanga mutoya ngasi mbona ni Teddy esinda mubona ngaha hantu nahamwe niki ni vyiza mushiki wacu nambu bikunze uwo n'umukobwa wawe mwene data Dortan umukazana nihe ni vyiza umukobwa mwiza w'inkomezi ndanezerewe yuko ari umukristo ni vyiza niyihe ndirimbo nziza ya kera y'ukurangiza gikorane reka tugerageze imwe gusa imbere yuko dukora rero akanya gato mushiki wacu imbere yuko turirimba jana izina rya Yesu nibangahe bo babazi ntiwibagira isengesho ryo mu muryango nibangahe basenga mu muryango wanyu umuryango wanyu urasenga yo ivyo ni vyiza reka tugerageze rimwe gusa nko mu bihe vya kera ntiwibagire isengesho ryo mu muryango Yesu ashaka guhurira nawe hariya azofata umutwaro wawe wose yo ntiwibagire isengesho ryo mu muryango urakunda ivyo reka tuyigerageze ubugira kandi ntiwibagire isengesho ryo mu muryango Yesu ashaka guhurira nawe hariya waronsi tariki ubu azofata umutwaro wawe wose yo ntiwibagire isengesho ryo mu muryango
Sure can, sister.
Ego woshobora mushiki wacu.
Mushiki wacu na sibyo ni byiza yo namba utsongira gusa namba twizeye
kandi ntidukekeranye atodusohora tanteka gusa jana imitwaro yawe ku mwami hanyuma uyisige hariya yisige hariya yisige hariya Jani imitwaro yawe ku mwami hanyuma uyisige hariya namba twizeye kandi ntidukekeranye azo dusohora tanteka twari imitwaro yawe ku mwami hanyuma uyisige hariya urakunda izo ndirimbo za kera yo jewe gusa ndizera abo bagabo bafashe ikaramu maze bahumekerwa na mwemu yera gusoma ibyo nk'impumyi Fanny Crosby igihe yabo bantu bize ibicoge bagerageza gutuma yandika indirimbo z'isi bavuze bati yemwe uzoba umugore w'umutunzi yavuze ati nashikaniye ubuzima bwanjye kuri Kristo n'impano yanjye yose yari impumyi murabizi yavuze ati ndaheraniye ubuzima bwanjye n'ibindi byose kuri Kristo yavuze ati kandi rero baramukariye kuko yanze ako karyo ntiyagurishije ubusa muragwa bwiwe ngo mushingane na president n'abandi ariko yagumanye ubutwari bwiwe ariko wewe baramusinze yavuze ati rero niwashika mu ijuru namba hari iyawe ikibanza nk'icyo yavuze ati namba usa n'uburi ngaho uzoba impumyi yavuze ati mbega hamwe wo buri impumyi yavuze ati wo mumenya gute yavuze ati nzomumenya nzomumenya yavuze ati mbega hamwe wo buri impumyi hambega hamwe wo buri impumyi yavuze ati nzokumva inkovuza imisumari hanyuma arahindukira yaciye atangura kugenda genda inyuma hanyuma avuga ati nzomumenya nzomumenya kandi nzomuhagarara imbere yiwe nkize nzomumenya nzomumenya mbonye inkovu mu biganza byiwe ewe Yesu wanje hamwe n'izo nkovu zitanu z'igiciro uvirirana ku bwanje hariya ni guta yo y'agaciro yo yanga reka mpereka ngende reka ngende nk'ikintu icyo ari cyo cyose ariko ntundeke ngo nange urya virirana w'igiciro hariya yapfuye ku bwanje yego hanyuma igihe muza kugendera ijoro mushaka kujana izina rya Yesu ni byiza mushiki wacu twoshobora guhagarara ubu twese hamwe izina rya Yesu hamwe nawe mwana w'umubabaro n'agahinda rizokunezereza kandi rikuremeshe rijana huja hose izina ry'agaciro izina ry'agaciro esinge nari ryiza esinge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru izina ry'agaciro izina ry'agaciro esi nge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru ubu mu gihe twunamitse imitwe yacu maze turirimbira uhora buhoro buhoro twunamira izina rya Yesu tuguye ku makanda y'ibirenge byiwe umwami w'abami mu ijuru tuzomwambika igitsibo igihe urugendo rwacu ruzoba rurangiye izina ry'agaciro esi nge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru izina ry'agaciro esi nge nari ryiza inge nari ryiza ibyizigiro by'isi n'umunezero w'ijuru